kugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ivyahishiriwe Yohana igice cya gatanu igihimba cya kabiri ubutumwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Mariano Branham igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu 1961 Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngarutse mu rusengero iki gitondo kugira tubabwire mwese amakuru meza ukuntu umwami yabaye mwiza kuri twebwe. Kuyinga uheze mu gihe iyerekwa ryavugwa kandi benshi muri mwebwe bari ngaha kuvyerekeye irya nzoka yiciwe hagati. Rijya yerekwa ryarashitse ijambo kurindi mu masaha 24 bimaze kuvugirwa ngaha kuri ya rutari. Byari byo byitse ukuntu umwami yakotse, sindigera mbona rimwe muri ayo ritsindwa mu buzima bwanje bwose, kandi ufise imyaka 52 neza mu buryo bitunganye ijambo kurinda uburyo byashitse, kandi niyumva neza cyane neza cyane. Kandi ubu hariho ibyo nariko ndavuga ko byose mvuga ibyerekeye ikirego canke si kirego byari bivuye ku bagabo bafise umutima w'imvuga kuri kandi batinya Imana, abagabo igikorwa cy'ibango canje cyari cababereye neza na neza buhoro insiga icinsiga bwenge birenze. Rero batanguye kwiyumvira ko nari umwami Yesu, kandi ibyo inyigisho ntoya yatanguye kuri ibyo ariko byose byarahagaze ako kanya. Ndashima umwami kubw'ibyo, kandi ubwo nyene nkiva muri ibyo jewe ubwanje nkareka gusa umwami akabigira nkabishira mu minwe y'umwami, byaciye bitungana ako kanya nyene mu masaha 24 byari bihetse byasize mfise uruhagarara gatoyi kandi ishavuye gatoyi, ariko nzobikora haciye igihe. Mu bisanzwe byasa n'ibimpungabanya ariko meze neza cyane, twararose insinzi zikomeye iriyinga. Ndashaka kuvuga ikintu kinaka rero, iyo mba narumvira igice umwami yambwiye ntibyo kwigeze bishika, yarabimbwiye haciye imyaka 4 kandi umukenyezi wanje ari ngaha inyuma mu ikoranira ahantu hanako ubu n'umuhungu wanje yicaye yari ngaha kuri arutari mu kanya gaheze, n'abandi benshi banyumvise mvuga kenshi nti ubu ni ubwanyuma ngiye kugira ibyo kurobanura impemu. Murabona ibyo byacitse, naragerageje kuba hafi cyane y'Imana kandi mu gukora ibyo rero bizana ikintu kimeze nko gushira abantu nko mu ruzazane gushikaho batakimenya icyo biyumvira. Kandi rero ku kibazo cy'amakori twagize ntihari kwigera hafi ijambo rimwe kuri ibyo. Ibyo mba narumvirije umwami n'iminsi yose aho nkora, iyo ntamwumviye niho iminsi yose njya mu ngorane, iyo mba naramwumvirije neza gusa maze nkagendana nawe. Kandi rero bizana igikorwa cy'Imana n'icyisiga bwenge cyane gushikaho ndi nari mfise ubwoba bwo kwisanga kuri uwo murongo wundi, ariko ubu sishaka kuvuga, nshaka bose batahura ibineza, sishaka kuvuga ko ndiko ndaja kure ko ngiye kuja kure y'umwami, ariko singishaka gukora icyo aricyo cyose cy'insiga bwenge. Murabona mu buryo nk'ubwo nk'uko urobanura impemu n'ibintu nk'ibyo. Rero umwami yatugiriye ubuntu muri iki gihe, yahagurukije mwene data Neville afise ijambo ry'ubuvugishwa, arafise mwene data Higbottom n'abandi benshi muri bene data ngatanye kabari bicaye mu ngabire za mpemu mu ishengero bakora ibitangaza. Kandi mureke ndabashingira intahe, hariho mushiki wacu Opal Wava, sinzi namba ari kumwe natwe ngaha mu ishengero iki gitondo canke atari ngaha. Uri ngaha ga mushiki wacu Opal? Nuko ntashobora kumubona. Yo yemwe, haraciye imyaka myinshi yari aricwa na kanseri, kandi yo kanseri yari mu bihimba by'abagore maze iradugija mu mafigo yiwe, kandi bamuha ijoro rimwe gusa ryo kubaho ku yari yasubiye hasi cyane. Rero naragiye kandi ndamusengera maze yerekwa riraza, kandi yarakize neza cyane, kandi ibyo byabaye haraciye nk'imyaka 15 araza ngaha keshi kuva imyaka n'imyaka. Ubundi munsi yahuye n'ikibazo aho yari yafashwe n'ububabare bwinshi bwo mu muhogo, kandi yatanguye kuvirirana mu muhogo, bamuhanuye kubonana n'umuganga ako kanya. Byashitse igihe nari muri Canada, rero yarahamagaye mwene data Neville, kandi mwene data Neville yagiye kuzana mwene data Higbottom. Sinibaza ko mwene data Higbottom ari ngaha, nkumbura ari ngaha iki gitondo. Mwene data Robert Higbottom yari umwe mu bajejwe imibereho y'ishengero bacu bakira. Mwene data mwiza cyane, mbega ari ngaha rero bagiye gusengera uwo mugore kandi gihe bamusengera yari karavirira na marasi cyo gihe sinzi kuva icyo gihe kingana gute hari haciye iminsi ibiri cyangwa itatu kandi yaguma acira amaraso rero mwene data Neville yaramusengeye kandi ntiyasubiye na rimwe gucira n'igitonyanga na kimwe cy'amaraso nibyo kandi rero yari afise ibibyimba bibiri intonga agira cyangwa ikintu nk'icyo ku ruhande rwo hejuru rwo mu kanwa kiwe byari bimeze nk'amatara cyangwa ikintu kinaka byene na ku ruhande rwo hejuru rwo mu kanwa nk'ibipfumfuri bininiya ibyo bintu ntibyamuhagahengwe na kamwe kandi byari yavuze ati bifise nk'igice cy'ubunini bw'icamwa kiva ku giti cy'umubereyoshi kandi byari byabaye mu kanwa kiwe gihe gito y'iminsi mike kandi mwene data gibawutane mu gihe navuga iryo zina ry'ikidage neza cyane mwene data rapata umparire ku bw'ibyo ariko uko biri kose birashoboka ko ndabyihenda ko ngaha nyine cyane oya nibaza ko afise ingabire yo kuvuga mu ndimi no gusobanura indimi kandi yari yarambitse ikiganza ciwe muri uwo mwanya mu maso yiwe rero yavutse ati mwene data buraname se cyo si mwijoro riheza ariko bunonye n'ibyo bipfumfuri byaragiye bipfa ku ruhande rwo hejuru rwo mu kanwa kiwe bunonye ne Icho gihe abaganga baraje baraba mu muhogo wiwe n'ibindi maze bavuga bati ategerezwa kuja mu bitaro kuko afise kanseri yo mu muhogo rero bamujanye mu bitaro kandi nta nubwo namenye ko yarimwo hariya gushika mbonanye n'umwungere wacu mwiza muri data Neville ngaha kandi nari mu nzira nja ku bitaro maze ambwira ko yagiye yo hariya rero nagiye kumuraba kandi umugabo we yari yicaye hariya kandi abaganga batanu bane canke batanu barinjiye kandi bafashe ibipimo byavyo bazunguza imitwe yabo bavuga bati nivyo kore ni kanseri yatewe n'umugera ni kanseri rero umuganga yimenyereza yarinjiye kandi yafashe ibyo afatira k'ibipimo yavuze ati iyo atagukekeranye na gatwe ni kanseri rero navuze nti ariko mushikanje namba imana yaragukijije rimwe kanseri bibuko uko biri kose nkumbura abo bagabo bavuga ukuri n'abagabo bamenyerejwe muri icyo gisata kugira ngo bavuge kare kanseri cyangwa isana kanseri cyangwa icyo aricyo cyose ibyo ni abagabo bamenyerejwe ku bw'iyo ntumbero kandi isana kanseri ku buryo bavuga kare kanseri kandi navuze nti nkumbure niyo ariko ntiyashaka kwemera kare kanseri rero navuze nti ariko namba imana yoshobora kwishyura amasengesho hariya yo guhagarika ivirirana ry'amaraso imana yoshobora kwishyura amasengesho gukura ibyo bintu binini mu kanwa kawe uko bishobora kuba bimeze kose imana ntishobora kubihagarikira ahanyene yavuze ati amen n'umugabo wiwe yari yicaye hariya kandi yavuze ati ibyo nibyo ngendera ku bunyene ni imana ko imana ibihagarika rero naramusengeye kandi bafashe ibyo bapimira ko kugira ngo babipime kandi bagarutse bavuga ngo ntacyo batoye igihe bose bavuga ko yari kanseri murabona bagenze rero ibintu uko bimeze nuko ari imana kandi yishyura amasengesho kandi twari tunezerewe cyane ko atugendera ngaha kuri uru rusengero rutoye ruciye bugufi ntihasa neza kuharaba n'imbaho ntoya zishaje twe twateranije hamwe ngaha haheze imyaka myinshi kugira ngo tugire aho dukike umusaya ibisakazo hejuru y'umutwe wacu ahubwo biturinda imvura n'ibarafu n'ibindi ariko abantu benshi babayeho uno munsi kubera akakigoro kandi nibyo turabikengurukira cyane turakengurukira abajejwe imibereho y'ishengero bacu turakengurukira abadiyakoni bacu turakengurukira ishengero ryacu kandi turakengurukira umwungere wacu turakengurukira ingabirano yose yatanze mu ishengero kandi turasenga ngaho abo bagabo ugutahura ngo hamwe nabyo niba ntibazokwigere bagenda baca ku ruhande rutariko ahubwo bagume bagororotse hagati mu nzira ntimutse mwigere na rimwe mushigwa hejuru cyangwa ikindi kintu igihe cyose ubikoze uhereraho nyine murabona nimugume gusa mwicishije bugufi kuri ibyo kandi murabe ubu hanyuma abantu binjira bagwaye kandi bababaye kugira ngo basengerwe mu gihe ndiko ndaruhuka bukumbura umwaka umwe cyangwa ibiri hanyuma imana yatanze uburyo bwo kubyitaho mu gihe ndiko ndaruhuka umwanya muto murabona yo ibyo si ugukenguruka bikwiye twoba dukwiye gukenguruka ku bw'ibyo imana ntiyigera yisiga taci abona kandi rero turanezerewe cyane kubera ibyo rero muri iyi ndwitsa umwami abigombye fise umugambi wo gutwara abakobwa banje batoyi bahejeje kuva ku ishure baja mu biruhuko vyabo bito vy'ishure rero ndasaba ngo mudusengere umukobwa wanje mukuru ari mu ishuri rikora ashaka kubona aho Paul Revere yakoze urugendo rwe rwo mu gihe cyugaho yasize ishengero ngaha kandi twebwe ni hano nyene hejuru muri no Agrada kandi dushaka kuduka tukabiraba rero namye nshaka kubona Old Trafford nibangahe bamaze kumva Old Trafford mu byese byose nzi niko niwo nkunda inyuma y'ubu Kristo niwe nkunda kuruti iyinde gusa ntangura kugisoma ngira ibisho nkicara ngatambuka gatoyi hanyuma ngasubira kwicara ni gute woshobora kuyironka nyuma neza ni nko gufata ifarasi maze ukayicara yamaze kukomara ubukene n'umuryango wawe sishobora kubibona rero nzoyizimanganyo ya ntubikore igihe ibisasu bya rutura byabongereza yayikubita amaze igatarukira ku mpande zayo za kera z'ibiti by'imyerayo sinoshobora kubona iyijana amaze ukayironka mu muhimana z'igihuhusi inkuba n'umuyaga ukaze ibyo ndabikunda cyane kandi rero turashaka kuza n'umushinga na Kennedy yaradutumiye ariko dushaka kubona White House mu gihe turi hariya naragiyeyo kenshi ariko abana barashaka kuyibona hanyuma tuzogaruka imuhira umwami abishatse rero mudusengere kandi turasengera abakunzi bayo bose ngaha bari mu karuhuko benshi muri bo bagize ingendo zabo ahantu hatandukanye kandi bamwe muri bo bagiye iki gitondo muri Kentucky na Kansas n'ahantu hatandukanye rero turabasengera ubu hari ikindi kintu nari ngiye kugira ko itangazo yo hege gikorane cy'umubatizo kirakurikira ubwo nyene iki gikorane kandi rero nibaza ko hariho gushikanira imana abana mwene data ariko arabimbwira gushikanira imana abana ni ibintu byinshi cyane dutegerezwa uvuze iki yemwe sinumva ko nofata ibikorane byo murabona dufata kimwe na mwene data ne vira afata ikindi kandi sishobora mu gihe turi babiri ngaha ni kuki umwe yotegerezwa gukora igikorwa cyose none sibyo ga mwene data ne vire nibyo neza neza kandi rero Dodge yambwiye ko yababwiye mwese kubyibuka indagano zanyu mu ishengero koko ishengero ko bariko barategura kubaka vuba uko boshobora kose ibikwiye bibereye byose hamwe by'ishengero kandi rero kandi rero na nagize ku bwanje byasa nkaho hariho ikintu kinaka ategerezwa kuba ari igihe mwambwira kuri ibyo gushikanira imana abana ibyo ari byo kandi turabigira ubu none nyuma yo kurangiza iki gikorano ubu izi mpunzu nizo gusengera ko ndibaza ni byiza cyane mugenzi turabikorera rimwe kandi hanyuma ubu imbere y'uko twegera ijambo nibangahe baryoherewe ijambo yoma nawe kuba ku musozi murabona mwo mwoshobora kubona kuva ku wiyingu heze icyo bisigura kubikora mu buryo bw'Imana murabona igihe mbona ko yari mwe yari yiteye muri abo bene data bagaciro ntibishoboka ku muntu asanzwe kuyikuraho rero ikintu cyonyine twategerezwa gukora kwari kubiheba cyanye kubishyira mu biganza by'Imana kandi mu masaha make y'ibyose byari bihetse ubu umwungere kandi jewe nzoba nagiye nk'icegera cawe mu gikorwa cy'umwami kandi nk'uko Paulo yavuga ndagutegetse imbere y'Imana n'abamarayika batoranijwe murabona akandi kuri iri shengero ngaha hariho akarorero gutunganya ku byo gukora namba umuntu muna akagiye hanze y'urutonde rw'ishengero murabona rero namba hadutse ikintu mu ishengero kitari cyiza rero umuntu umwe azi ko atari cyiza aje kuri uwo muntu kandi namba uwo muntu adashaka kumvikana rero ikintu gikurikira no gufata icyabona maze bakagenda canke inkumburi icyabona kimwe canke ibyabona bibiri maze baje kuri uwo muntu babumvikanishe canke agorora ico kintu ubu mwumvirize neza yemwe bariko barabifata amajwi navyo kandi rero ni bitakunda nimwemere na rimwe kinyigisho ntoya cyangwa kandi akantu gatoyi ko kwiyumvamwo kavuka muri mwebwe gakure mu nzira ako kanya rero ako ni gatoyi niyambwebwe ntoya itikitse imizabibu murabizi rero bikure mu nzira namba hari ukwiyumvamwo kunaka kudatahuritse mugende mubibwire uwo muntu muvuge muti nagize nabi ndumva ko nagukoreye nabi canke ikintu nk'icyo ufashe mu masengesho kugira ngo mbe mwiza gusumba kuko ntidushaka na kimwe kiretse mwe muyera w'Imana atagira agatotsi kandi atavanze muri twebwe ibyo nibyo dushaka byonyine niho ingabire n'ibindi bizokora neza kandi byose bizogenda uko bikwiye kuki ugira ishengero ry'inusi igihe ushobora kugira ryuzuye kuki wemera gufata igisubirize mu gihe amajuru yose yuzuye iby'inkomoko murabona ntitubishaka rero namba hari ukwiyumva gutoye kudatomeye kuje muri mwe bw'abanywanyi umwe ku wundi uje kuri uwo muntu uvuga uti yemwe bangize ibyo ni rero mwibuke sinamba ugize ukwenda cyangwa ikosa kuri mwene data ariko namba mwene data afise ikintu kinaka kuri wewe murabona genda kuri we maze mwumvikane umubwire koko wiyumvise ubukuntu kudasiguritse kuri we kandi ushaka kugira abage ushaka kugira abagenzi kandi usenge kandi uje kuri arutare maze ukuri ico kintu hagati muri mwebwe rero satani azogukubita adahengeshanya gushika uhejeje ngaha ku isi wibuke ibyo gusa ntuzokwigera uronka gahengwe hazobaho gukubitwa kubandanya kukuri mu ntambara mbega wasabye kuza kuri Kristo kuja gutembera yemwe atankeka ugiye kuzotangara kuko ari ntambara idahengeshanya nabaye ku rubuga imyaka 31 kandi nagwaniye agace kose nk'inzira ibyo nivyo Isirayeli yategerezwa kugwanira agace kose k'inzira ba Palestina baraye ariko bategerezwa kugwanira agace kose k'inzira kugira ngo bayironke ubu mwibuke ibi rero uko namba rero namba hari ikintu kinaka cadutse mu ishengero rero mureke umwongere kandi namba utegerezwa kuza ku mwongere kugira ngo mujane kuraba uwo muntu rero namba batabyumvise rero muzi imbere y'ishengero kandi mu bibyira ishengero mubaho umwanya munini yawo kumvikana humbure kuva kuyinga gushika kuyinga ukurikira namba batumvirije ishengero rero bibiri yivuga iti mubareke babe nk'abapagani n'abatoza kori kuko murabona igihe cyose bakingiwe n'ishengero satani ntashobora kubashikira ariko ishengero nirya babohora bakava munsi y'uburinzi bw'ishengero n'amaraso ya Kristo niho satani azoja kubakorerako ibyo bizotuma basubira gusubiza hamwe murabona urabitahura si byo pastor ego mugenzi rero ico ni kintu cyo kwama wibuka gukora no gusubiza hamwe kuza ku mana no kugendera mu nzira y'Imana dufise ivyo bitwemeza iki babiri canke batatu muri bene data bazi yuko naruhiye ubusa nk'imyaka ibiri canke itatu nivyo mugabo ivyo iyo nshitsa hano niyumvira ko ari abagabo kandi mu nyuma ndashobora gukunda abo bagabo ku buryo badashobora kubyikuramo nararose ibyabona mugabo ivyo ntibyari byo kuri nategerezwa rero kubitsana no mwishengero ku munsi w'iyingu hetse narababwiye nti awundi mwanya afise wo kubyumva ndidegembya nabitumbereje ku mana murabona narabiyihereje buno nyene vyerekana ko abo bantu baciye bahamagagwa namba batari bwashike bishitse ku byo gukosora ibyanditswe umuntu ntashobora gukosorwa n'ibyanditswe arashavura agahangayika kandi atangura kubyura vyerekana ko atagorotse ku mana ni byiza cyane ariko rero uwera w'inkomoko w'imana azoca asubiza hamwe n'imana ku bw'ijambo uko n'ukuri kandi ijambo n'inzira igororotse burya bajya bene data bategerezwa gushimira imana cyane kuko raba bibiri yivuga ko abayigira abakristo bokwaduka mu minsi ya nyuma kandi bazozimizwa watoranije yabavyoshoba ariko ntibishoboka oya mugenza batoranijwe baregerenywe kubw'ivyo ntibazohendwa murabona mu nyuma yaho abavukana ukeye baza ngaho kunzu murabona gushika bashitse baraheza batangura kumi icyanditswe cyabo mu nyuma mwe muyera yaciriye urubanza ivyo bariko baravuga byose murabona aho niho baboneye ingene Imana ibabona bano bakaba aribo batoranijwe n'Imana abantu nk'abo ndabashimire ko mugenza abo n'abantu nyabo iyo ubonye umuntu atari mukuri ukamwereka ko atari byo iyo rero byerekana ko yipfutsa kuba umukristo aca ahaguruka akavuga ati ndihenze uwo ni umukristo nyawe mugabo uwo muntu azokwihutira gufyonda no kwiruka hirya no hino avuga ati nta kintu na kimwe cariho kandi cyo kimwe ni kimwe ne data murabe mu maso murabona neza ko yagiye gucika urubanza kuko atari umwe muri twebwe mwungere ni wamushika kuri iryo jambo kandi uzokwamo ubigira igihe cyose ariko utegerezwa kuguma mu ijambo nicyo gituma iyo nza ubunyene nuko ntimuze mwigere musubira kugira ukurobanura imwe mu muri leta z'ubumwe za Amerika mu buzima bwanje bwose mu mahanga no mu bindi bihugu no hanze y'igihugu by'ukuri n'ingabirano nk'ingabire y'ubuvugishwa ibyo bizokwama biri aho ariko nzoyigumitsa ko kandi nzoyikoresha gusa kuko turi twatevye gutaka ubwayo kugira igume ibandanya turi hafi cyane gushika ku gihe cyereza ariko mu bihugu byo hanze hari ikintu kimwe cyane bibiri gusa kiri ku mbuga kandi n'uwo mwene data no kuvuga ko byaciye bishika rero dufise ibyiganano by'umubiri byabyo yo mana we gusa biteye agahinda ari abashaka ko abapanekoti ni banga bari hano dusutse ukuboko kwawe byiza araba mwebwe abapanekoti haraheze imyaka mike y'Imana ikubita kuri mwebwe maze mutangura kuvuga inzindi ndimi nivyo nigikishe tani yakotse arahindukira akamuhakacisho nyico kintu yaratanze ikintu kitabere yashira abantu mu ndimi ababwira amajambo amwamwe namwe mwe kugira ngo babavugire mu ndimi n'ibindi kandi umugabo abana n'umugore n'uwundi ubwoko bwose bw'ibintu n'ubwoko bwose harabanywa itabi n'ibindi byose no kuvuga indimi zose ibyo yabigize kubera iki kugira ngo ijwi ry'ukuri ry'ukuri rituma abantu baronka ijwi rita aboneka ninde none yo kwitegura urugamba murabona aho rero ni mu gihe ibi bintu biduga nyuma yaho twashe dusohora abantu mu gikorane hari mbere n'imbere yuko nja muri Canada mbere no mu emwe abo bagabo bamutoye nk'umuntu ajyamana nabo basangiye igitsina murabona yavuze ati emwe Imana yampaye ingabire y'ukurobanura imwemu yavuze ati haleluya ndafise umwami yambwiye ati ngaha hari umuntu yitwa Yohana umunsi umwe mu gitondo twararose umugore mutoya aragaruka ari uribuka aragaruka cavuga ati umwami yampaye ingabire nyene nanje nti none se uvuga ati nari gushima ko noronka akaryo ko kwerekana kivyo arivyo naciye ndamubwira nti ngiri ya rutare urabona ingene byagenza akaca kari mu vyiyumviro murabona ariko iyo ubonye mushiki wacu sante yarahagurutse amubwira akagwaye indwara yamuhekenye kivyo byarangiye igihe mushiki wacu sante nahapfuye mvuga nti byo sibiko bijanye n'uwo mugore navuze nti yaraguye yaravunika amafigo navuze nti nanubwo yari ngaha kuko mushiki wacu sandaye ngo ntiyumva neza avuga ko yibaza ko ibyo yarose ari ugukora mu mushishito we canke ikindi kintu kibi nk'icyo navuze nibyo icaraho baricaye babiyaga na bene data ibyico kintu cyose murabona ariko gusa byerekana kishengero murabona akari kugereranywa kumubiri murabona kandi byo bikora iki bituma habaho inzamba yukuri igihe nari muri Canada naciye mbona uwo muntu yahavuye aduga hagati mu mugwi w'abava muri Norvege na wati umwami yambwiye ko hari uwuri ngaha abantu nk'ijana nibo banini nk'abo umwe yitwa Yohana nkumbure Johannes nawe ati n'ukuri ndamwize yavuze ati oya nawe yavuze ati neza ngaha hantu hana akabaca bamujyana hanze mu gihugu cya Norvege kandi bose bari bafise 90% bari Apostle John Carlson John Jones kubera iki murabona by'ukuri yari ategerezwa kwiyumviriza ahantu umwami yambwiye ko hari umuntu agwaye umugongo numva umugongo uri kuramba baza umuntu wese yarerewe mu byanditswe arazi yuko ariko bigenda ivyo ni cyane mukuri niko biri none raba yakoze iki rero uwo mugabo yarafashwa cyajanwa buno nyene mu iperereza rya FBI avuye ahacarungikwa hariya muri Royal Mounted Police byongeye ishengero ryaraje kuri jewe maze riti umuntu ajyamana n'uwo basangiye igitsina bavuze bati kubera iki mwene data Branham vyoba ariko bimeze gutye nubwo buryo bwo bunyaruka gusa murabona iriko irekora iki kugira ngo iryo jwi ry'izambara ibijwi ritamenyekana murabona neza na neza uko niko vyama bigenda ugerageza gukora ibintu nk'ivyo kugira ngo utange ijwi ritaboneka nuko shetani yabigitse ariko rero ntuze wigere witandukanya n'iryo jambo ibuka ndagutegetse imbere y'Imana gumana n'iryo jambo ntuze wigere utandukana naryo ariko rero namba ivyo bintu bikwega abantu n'ibintu nk'ivyo gihe cyose uba uri kurakora ibinyoma no kuvuga ko hari dolari rimwe ry'idolari gerekana ko hari dolari giza ryashowe iyo wumvise umuntu w'indyaje avuga mu ndimi ntushobora kuvuga ko afise akafise mpemu yera ariko rero uribuka ko ari we yidoga ingingo zimwe z'ukuri zifise ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana igihe ubonye ibyo bintu by'ibinyoma ntiwibuke ko byaremwe mu buryo bw'ukuri Imana niyo nkomoko y'ibyiza byose ariko Satani niwe yiyitirizwa ngabire emwe ndiko ndabyiyumvira ntituraheza ngo dushike ku kigwa cyacu sivyo ego mwene data amen ego mugenzi amen Amen. Urakoze cyane mwene data Brian. Rero ivyo ni byiza cyane neza ndahimbawe nuko wavuze gutyo. Mwene data Brian murabona ko abo bantu bagumye bazunguruka hirya no hino babisubiramwe. Rero ubwo ni ubukristo bwo kuri, ubwo ni ubukristo ku kivi. Ni waba wihenze, haguruka wemere ko wihenze. Murabona muhaguruke muvuge muti ndabeshe murabona mumbabarire. ubu rero umuntu agerageje kubihisha acaronka ikintu yifuka oya mwami ndagukunda nkuko byashikiwe n'umuganga ngaha iyumvire n'ushobora yari sinzomukubwira ariko mu buryo ubwari bwo bwose hari ikintu yashaka gukora urabizi navuze nti oya ntushobora guhenda imana nababwiye nti mutegerezwa kubyifatamwe neza mu kibanza cy'ukwego kwo hejuru ibyo uvuze n'ukuri reka tuze duse nkuko nyene ariko ntiwumve ko uwo mugabo atakosa yari afise ryo kugerageza gukora ikintu kibi gusa yavuze ko hari uburyo bwiza bwo kunagura ibintu ntiyagerageje gukora ibi ahubwo yagerageza kubyikora neza gusa ngo yashaka yavuze ati jewe yari azi ko hari icyo yokora kugira ngo ashobore gukora ikintu gishobora gutuma uwo mugenzi wiwe yandukirwa si wewe ubigira muri ubwo buryo gusa mu kanya gato murabona gumana n'ijambo hanyuma uce uronka gumana ni ijambo ry'ukuri imana yaramuheza igihe yongera iramugira icyo aricyo cyose ko mugenzi ni byiza reka twunamike imitwe yacu kugira dusenge ubunyene nibangahe bifuza kwibuka mu masengesho ndazi ko umugore umwe yicaye mu ntebe y'abamuga yifuza atanke kakwibuka ndabyize kandi uwo mushiki wacu ari ngaha ariko araraba hirya no hino nimuze rero dushire ku ruhande ibintu byose ubunyene maze twinjire mu gusenga nicyo gituma tugiye kumara nk'iminota 35 cyangwa 40 nyene turiko turasenga rero mwami mugiye dutekereje ubwacu imbere yawe twumva ko Yesu wahambaye wacu mwemuyera umurongozi w'Imana wacu w'iki gihe nk'uko Yesu yatumye abantu batekereza imbere ya Mose ati turashoboye cyane gufata igihugu kuko yari kararaba atari kuri aba bamereki cyane abamora ariko yari kararaba ku isezerano ry'Imana ryari ryatanzwe n'Imana kandi muri iki gihe cy'umuvurungano n'ibintu isirimwo kandi kuri iki gitondo cy'isabato nziza dutekereje ubwacu imbere yawe kandi tuvuga hagati yuko kwigana kose ukugereranya kumubiri imbere y'ububi bwose nimwe muzizimitsa ukuntu turaba ku ijambo ry'Imana kandi tuvuga ko turushirizaho kunesha Imana yavutse ko yogira ishengero rizobatagatosi cyane amarabaga muri iryo kandi turazi ko tuzobona iryo shengero umunsi umwe kandi turi ko turaharanira nk'abanywanyi twizera ko turabanywanyi bikoraniro rihambaye ry'Imana ryavutse ubwa kabiri n'ishengero riri kuri Yesu no munsi twegera Imana twubashe mu izina ry'umwami Yesu kandi mu gihe tuje duciye bugufi turasaba kukura mu byiyumviro byacu mu mitima yacu ibintu byose by'isi imibabaro yose y'ubuzima n'amaganya kandi ko wewe ewe Mana udushyira mu mwanya wo gusenga kugira ngo dushobore kugusenga biciye mu kumva ijambo ryawe rero nk'uko Yohana mu kigwa cyacu cy'iki gitondo yarize cyane kuko hariho umuntu n'umwe hatariho umuntu n'umwe abereye gufata icyo gitabo no mu mitima yacu twoshobora kurira iki gitondo mwami kuko nta n'umwe abereye kugurura iki gitabo ariko nk'uko ukurira kwa Yohana kwari ukwigihe kwitoya gusa vuba yari ruwe kandi umwagazi w'intama waraje maze ufata icyo gitabo ewe mwagazi w'intama w'Imana iki gitondo uze maze ufata icyo gitabo maze ukitwugururire mwami turakwiteze mu kudashobora kwacu turindiriye kuba uduhaze mu kubangaha kwawe n'ijambo ryawe ibiganza byinshi byadugijwe kuri wewe ewe mwagazi w'intama w'Imana turazi kuza umutima wose kuko wamenye intumbero yawe kandi uri Imana uno munsi nk'uko wamye kandi uzokwa muri wa wundi kuko uratunganye kandi ntugira umupaka kandi ntushobora guhinduka kandi turagusaba iki gitondo kuduhaza umutwaro w'umwe wese ubikore mwami kuburyo bose bazoba bahagijwe mu gihe bapfa muri iyi nyubako ko bazoba babaye mu nyonga h'Imana kandi bagiye baronse icyifuzo cyo mu mutima yabo. Mwami ntiwibagire kunshiramwo muri ico gitigiri nanje kuko ndabisavye mu izina rya Yesu. Amen. Ubu tuzingure mu gitabo cacu c'Igaciro twiteze ko umwagazi w'intama yugurura udushashara canke atwugurura ico gitabo. Tuzingurure ubu turi mu gice ca gatanu c'iguhishura kwa Yesu Kristo. Rero kandi abagenzi banje bari hariya mu bice bitandukanye by'isi bazokumva ibi mwibande ngaha noshobora kuvuga ko ntegerezwa guserura inyigisho n'ibindi kugira ngo nkore ibi, kandi umuntu wese adafise inyigisho ntafise igikorwa c'Imana. Rero namba utiyumvira kiri koraniro ryawe ryotegerejwe kumviriza iyi bande, rero uyibime. Ariko ndiko ndaserura gusa iciyumviro canje nuko niyumva ubwanje uguhishurirwa kwanje kw'ijambo ry'Imana. Rero haciye amezi makeyi twasubiye inyuma maze dusubiramwo ivyahaciye iminsi mikeyi, ahubwo twaragiye maze dusoma igice ca kane, igice ca gatatu gushika ku gice ca kane, kandi ubu ku wiyingo uheze twasoma igice ca kane gushika ku gice ca gatanu, kandi ubu no munsi dushaka gusoma igice ca gatanu no gushira mu umushinge ku gice ca gatandatu kizokurikira. Kandi uno munsi n'intumbero yanje gushyira mu rutonde ivyanditswe kubera nkumbure muri kazoza sinzi igihe bizoba, ariko namba umwami abikoze umunsi umwe gufata iminsi ndwi y'igikorane mu rusengero kudushashara indwi twararose ibihendwi vy'ishengero. Ubu tugiye gufata amajori ndwi y'udushashara indwi twakabanga tw'Imana kugurura agashashara buri joro gushika aho duheze udushashara indwi. Rero sinzi igihe umwami azobidukorera, ariko niyabikora ngiye gusa gushirako urufatire iki gitondo. Kandi ku mirongo ya nyuma y'ibi igice ngaha canke igice c'ivyanditswe tuzozana amayinga mirongo indwi ya Daniyeli, kandi amayinga atatu ya nyuma tuyafatanya na yubire ya Panikoti yinjiza abantu agashashara ka nyuma, kandi ico gihe tuzoba twicaye twiteguriye ku mwagazi w'intama yugurura udushashara. Kandi mwibuke udushashara n'ikintu c'akabanga igitabo gifise ikidodo, kandi hari nyuma niho hari hafise udushashara indwi tutari tunahishuwe mu gitabo. Ibyo bintu ntibinanditswe muri Bibiliya, ariko namba uwo ari we wese yotanga isiguro yabyo byotegerejwe kugereranywa n'ibindi byo muri Bibiliya. Kandi yo ndazi neza ko mugiye kuronka umuhetsagiro uvuye muri ivyo canke nibaza ko muzowuronka, ndize giye ko muzowuronka. Namba ikoti ryanje kugiye bigoranye kugira ngo nze ngaha iki gitondo cy'umuco, kuko byari nari nicaye hariya nsoma kandi mpemu yera yabandanya nyutsuzi neza yiwe, kandi na igihe nabona ibyo nibajije ati yo iyo mba noshobora gusa kubivugira hariya neza na neza uburyo uri kurabimpa ngaha twese twogira ibihe byiza. Ariko ku mpamvu y'icanke iyindi, iyo uri imbere y'abantu wiyumva nk'uko wari umeze mu masengesho uri wenyine canke ikindi kintu. Ariko rero mu gusubira ku mirongo ya mbere tubona ubu kugira ngo dusubiremwo aho twahagarikiye ku wiyingo heze, tubona ngaha ko Pawulo mu Banyefeso rimwe 13:14 yatubwiye ko turi dufise ingwati y'agakiza kacu, ingwati y'incungu yacu, kuko mwemu yera niwe ngwati y'incungu yacu. Kandi mu mayinga inyigisho zacu zizoba zishingiye ku ncungu, murabona ku ncungu atari kugutsindanishirije wa oya bishingiye ku ncungu atari ku gikorwa c'ubuhuza bwo gusenga, ariko ku gucungurwa yo umurage wari waratakaye canke twari twarakuwemwe, ariko wacunguwe maze barawutugarukanira. Kandi byongeye n'ukuntu ivyo byose vyagenze ukuntu Imana yari yategekanije vyo byose imbere yuko hanabahisi, n'ukuntu ishengero ryashinze inanga bikomeye. nibaza ko twashitse ahantu aho dutegerezwa kumenya ukuntu duhagaze ni gute ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose kiretse ufise ukwizera mu byo uri kurakora utegerezwa kugira ukwizera akandi niyo ntumbero yanjye yo gukora ibihamwe n'ishengero nga no guhabizera ukwizera no kwigirira icyizere mu byo bakimbukira kuko ni jambo ry'umwami rero mu gihe cyose biciye mu byanditswe mu buryo bwo kugere kurengera byose kuva mu itanguro gushika mu byahishuwe Yohana inyuma n'imbere kandi hejuru no hasi nta buryo umugwanitsi afise bwo kwinjiramwo hariya hariho hose rero wifitiye icyizere gitunganye murabona uraza aho uhagaze byoba co kimwe na mushiki wacu ngaha ari mu ntebe basunika acanye nkumbura abandi bagwaye kandi bananiwe namba ushobora kugira ugutahura gutunganye ko bihimbara imana kugukiza nta madayimoni akwiye mu gihugu co kukugomitsa ugwaye murabona nivyo igihe utahura ko bihimbara imana kugukiza ko iyo abigukoreye kandi utahura rero ukuntu utegerezwa kuja gukora ikintu kinaka ni nk'ibi namba nababwiye n'umutima wanje wose namba mwari mushonje kandi mwishwe n'inzara kandi mufitiye icyizere cyose nk'umuntu w'umunyakuri kandi nababwiye ahantu hariho amadorari igihumbi ukuntu mwoyakira inzira mucamwo neza na neza aho muca kandi mutahura neza na neza aho ayo mafaranga ari murabona rero mwotangura kunezerwa buno nyene neza cyo kimwe nuko mwoba mufise ayo mahera namba munyizeye rero murabona imbere yuko mwigera muronka kumva impinduka ntoyi canke icyo ari cyo cyose kiri mushobora kunezerwa cyo kimwe kukugira indwara kwanyu mukavuga ko mwakize kuko muzi neza kandi atagukekeranya ko mwakize kuko mufitiye icyizere wabibasezeraniye murabona murabona icyizere cyanyu nuko adashobora kubesha akandi ko yababwiye neza na neza aho ibyo biri kandi rero mufise icyizere ko mugiye ko mwamaze kubironka kuko uko n'ukwizera kwanyu ariyo ngwate y'incungu yanyu mu yandi majambo mugerageza gucungurwa indwara kandi ukwizera kwanyu nicyo kintu cy'ibyo bihezagiye cyane ahubwo ni ingwate y'ugukira kwanyu mu gihe cyose ikintu kinaka kivugira mu mutima wawe kiti nduhora hagukiza ibyo byonyine birakwiye nibyo byonyine ukeneye niyo ushobora gusa gutangura kunezerwa uko bigenda kose namba utabirose ukaremba uguma unezerewe nk'uko wari uri nk'aho wakize neza kuko ufise ibyo byizigiro ko byaheze niba ngahe babitahura ubu turaba ikiganza cyanyu uko niko biri n'ikimenyamenya cy'ibintu bitabonwa ubu tubona ko rero mu ntango ya mbere y'iki gice ko tubona igice cya gatanu n'ibuye ry'ugufatanya guzani ugufatana kwidiyama rifatanya igice cya nyuma n'igice cy'ishengero cya gatatu igihe cya kane kivuga ko Yohana yadugijwe mu ijoro kandi igice cya gatanu gitegura aho mwagiye muciye mu bihendwi by'ishengero rero Yohana yaradugijwe mu gice cya kane kandi igice cya gatanu ni ukwerekana ibintu by'ukuguruka kudushasha arindwi neza nk'uko yakoze mu gice cya mbere cy'ibyahishuriwe Yohana yugururira inzira ibihendwi by'ishengero hariya hari yari hagati y'ibiterekwa kw'amatari ndwi by'inzahabu kandi yasa n'ibuye rya yasipi mu na sarudi kandi yitegurira ibyo bihendwe by'ishengero ubu yitegurira ukuguruka kutwo dushashara ndwi tw'icungo murabona icyo nicyo cyari igice cya gatanu niyo mpamvu usa n'uwa agisomye kandi rero nagifashe gusa ndagikuye hariya ndakivuga ko kandi ntanga ibindi bice by'ibyanditswe ni ukubera atari umurongo ku wundi ikintu kinaka kiri ko kirashika cyitegurira ikintu kinaka kigiye kuba kandi namba mutahuri imyiteguro rero gusamwa murabyiteguriye rero kandi uko niko bimeze mu kwizera cyangwa icyo ari cyo cyose kindi ubu n'ibi udushasha ufise ivyanditswe bimwe nico no bivuga ko nibindi nanditse hano none mu banyefeso rimwe 13 ku murongo wa 14 twebwe iyo mwabishaka kuvyandika ngo ubu turafise ingwati mwe muyera ni ingwati yirangi ryacu Muyandi majambo nico cizigira ikintu cagaciro n'ikimenyamenya ikiguzi cinango twaronke muri Kristo Ni cizigiro giheza giwe cy'ubwishingizi ko dufise ubugingo budashira kandi yo turabaragwa bivyatuguriwe byose yo mana we murashobora kubi murabishobora murabona Yo mana we.
Can you see it?
Yo, iyo tumaze kudomwa kikimenyetso namwe muyera. Nguma ndabisuramo kuko ntashaka ko mubihusha. Ni kimenyetso cy'Imana cy'ukwemera ko ikintu cyose Kristo yapfiri yari cacu. Ni Imana ivuga nakwakiriye ubukandi nzoguha ikimenyetso ko urindiriye gusa ico gihe cyo gucungurwa kwacu gushitse. Kandi ko twamaze gucungurwa imbere. Uko nabivutse ku wundi w'iyinga nizera ko byari hano hasi kuri uyu murongo yo hasi no niho umunyavyaha agendera umukungugu ivyondo umwanda umucafu rero we bashobora kuba batanduye bogaburi masahane yose boshobora kwambara impunzu nziza cyane babe abanyeshuri bakaye kandi nk'ibihome by'imicafu byanduye byo mu muriro mu mitima yabo murabona rero umukristo agendera hejuru y'ibyo kuko afise ingwati irage ryacu hano hejuru yarateruwe aradozwa muri ubwo buhumane bw'umwanda hejuru hano kandi akayigendera hejuru Yo ndabikunda nkuko Paul Deene yabivuze ico giye kugiti murazi yavuze ati ndiko ndabyigendera ko ndiko ndayigendera ko icemeza caheza giwe Yesu no wanje Yo mbega kajyo gatoyi ekimbere yigihe naramerewe kugira ngo naremere kugira ngo nywe ku isoko kubwiza buva ku mana ubundi umuragwa wagakiza naracunguwe n'Imana byagwa na mwemu wayo kandi nogejwe mu maraso yayo nibitangaje ni inkuru yanje n'indirimbo yanje ndaririmba amashimwe yayo umunsi wose murabona naradugijwe hejuru y'ibitutu mvuye mu mucafu ukurobanura imbere y'igihe turafise ubingwati irage ryacu ryose kuko Imana yaramaze gukora imizi yo hasi mu byisi kandi idushira mu bibanza by'agaciro kuruta nakuwe hanze ndahinduka yarampinduye mva mu bintu byo mu isi yafashe imitsi amashami byose mazare iraduza inkura muranduza inkura mu rushanga mu mfuruka za kera zica kandi inshira hejuru y'umusozi siyoni nicare mu mirima w'ibyamwa wabakundwa abera b'imana akandi ubu turi bene ubwo bwami bene data n'abashiki bacu muri Kristo Yesu ubuhumane bwose n'ububisha n'ububi bwose bwavuye mu byumviro byacu amazi yacu imibiri yozwa n'amazi meza kandi imitima yacu icucagiwe amaraso y'umwami Yesu kandi mwemuyera agumana n'umuyaga wiwa huwa mu mashami yacu umunsi wose aduhutirako akadusunika ukadutuma tugira imizi myiza akandi kura gushika akure cyane none ivyo si byiza cyane ingwati yagakiza Iragi ryacu ryatakaye iki gice kirabihishura iragi ryacu ryatakaye ryasubijwe inshuti y'umucunguzi wacu ukimana yamanutse hanyuma ihinduka ihindura inzu yayo kuva ku mana kandi yagezwe umuntu kugira ngo iba umuntu iba umuntu w'inshuti mucunguzi wacu kugira ngo icunguri sikavukire iyisubiza abantu Amina. Ingeni yo mana ibidasanzwe yacitse bisanzwe kugira ngo ibinchuti ya hagufi kugira kuko ntiyashobora gutera umugongo amabwirizwa yayo bwite yabwirizwa kuza biciyemo mu gucungura kw'inchuti ya hagufi kuko iyo niyo nzira yo uwo niwo mugambi wayo uko yabikoze imana izuko umuntu azogwa ariko ntiyashobora gutuma umuntu agwa imana iziko umuntu yozimiye naho idashaka umuntu wari wese ngo azimire ariko gutegeka ko iyerekanwa rikomeye ry'iby'imana byoshobora kwerekanwa ku muntu wese kugira ngo ishobore kuba umucunguzi yoshobora kuba umukiza umuntu yotegerezwa kugwa byari muri we okagwa hanyuma kumucungura ubugira kandi byari mu mana iyo niyo mpa dutegerezwa kugera ijoro kugira ngo umurango ube mwiza dutegerezwa kugwara kugira ngo turonke amagara meza ibyo byose icyiza n'ikibi rero umucunguzi wacu inshuti yo hagufi none ndashaka ko mubyibonera hano n'ubu ndiko ndaraba kuri iki gice cya gata nigihe yakiraba ati ntutinye muri uwo murongo wa gata ntutinye raba hari igice cyose nukeneye gutega ubwoba n'ikintu cyose umwe muri abo bakuru arambara ati ntacurira iyi ntambwe y'umuryango wa yudumu nako gishize cya dawudi yaranesheje ngo atsingurure igitabo amene ibimatanije ndwe mbona hagati ya yantebe n'abanyabugingo bine hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama umwagazi w'intama ni kuko utabonye umwagazi w'intama imbere umwagazi w'intama wari wicaye ku ntebe ya data imbere mu mubarinzi Yohana ntiyashobora kubonayo yabonye gusa ibyo bine canke bya binyabugingo bine bihagaze ngaho canke abo bakerubi bane bahagaze aho barinda hera kandi twarabibonye ku munsi w'Imana uhetse kandi hariya mu bindi byigwa ko yabonye ibyo ariko yari atashobora kubona ibirenze ibyo kandi ngaho byose rimwe habonetse hariya ku mu buryo bw'akabanga gusa bukwi na bukwi hari umwe umwagazi w'intama no rero kugira ngo yerekane ko itari igikoko gisanzwe intama kuko yatwaye igitabo kivuye mu kuboko kw'iburyo bwa kuwari yicaye ku ntebe y'ubwami intama ntiyashobora gukora ibyo murabona yari umwagazi w'intama yari Kristo mu yandi majambo mu bimugize yari umwagazi yari umugwaneza kandi n'umugwaneza nk'umwagazi w'intama none nimwitegereze yari intama mucunguzi intama mucunguzi gusa nk'uwa mbere imana ntishobora guhinduka amen umucunguzi wa mbere yari intama mu itongo rya Eden yari intama imana yatanze kishikanwa kandi ngaha rero naho nyene mu byahishuriwe Yohana ni umwagazi w'intama ubugira kandi kugira ngo bicungure iki ibyaguye n'iragi ryatakaye ry'ubwoko bw'abantu baguye intama iragaruka gucungura nk'iyi wacu yari kwitangure kugira ngo iducungure kugira ngo icungure iki n'igihe kizoducungura kuzana kuri iki kintu cyose cyacunguwe n'ikintu kiba acarazimiye n'ikintu cyazimiye hanyuma kikagarukanwa n'igiki utari kugarukana uwo mwagazi w'intama ibyo twari dufise byose ku itanguriro n'igiki twari dufise ku itanguriro ubugingo budashira atwara baragwa bisi twari dufise ubugingo ntitwigeze dupfa ntitwigeze tugwara ntitwageragezwa gusaza ntitwigeze tugira amaganya nta maziko nta mva nta kibi nta rupfu nta mvi nta gutungana ibitugu nta kuboroga nta kurira twari dufise ubugingo budashira twari dufise ububasha bwo guca imanza ku isi yose twarutumana gusa ibyo nibyo byose ku isi tugendagenda kandi nimba iki gite kitaboneka ko gihagaze neza twovuze ngo shinguka uje hariya kandi cobikora imiyaga yose irahuta ntitwashaka ko imiyaga ihuta duti atoza cereza maze bikabikora kandi yaje gukora iki kugira ngo ibyo byose bigaruke kuri twebwe ku ubugira kandi yo mana we tubironke byose ubugira kandi kandi rero kamere ubwayo iraniha irindiri iki ukugaragazwa kwa abana b'Imana kugira ngo abana b'Imana bagaragazwe kandi dufise inyego yagakiza kacu kandi turashobora gufata mwene data ariko yicwa na kanseri maze tugahagararana niyo mwemu yigucungurwa hanyuma tugasenga isengesho ryo kwezera kuri we rizohindura igitutu cy'umuntu agasubira kuba umuntu afise amagara meza n'ibikigihe ubutunzi bwacu bwose butoshika amina kamera irabizi kamera iraboroga natwe turiko turaboroga nayo akamere irindi yukugaragazwa kw'abahungu b'Imana kuko kamere yavumwe na Shebuja igihe Shebuja yavumwe bari hejuru hanyuma kamere itaburanwa na Shebuja ariko igihe uwo mucunguzi w'inshuti yo hagufatsotsa haleluya maze agacungura n'umuna ari utwarisi nuko kamere yose irinde y'uwo mugabo databuja twebwe dukora iki fatisho kuyishire mu minwe yacu maze ucigiti nimbo tubishaka ariko uwo munsi ivyo ntituzobikora amena kamere yose irindiriye Shebuja akandi Shebuja n'abahungu b'Imana bahawe isi none Imana izogira amajuru yayo kukabanka ko ariko ivyo vyahawe umuntu kandi umucunguzi w'icyuti yo hagufaza aza kuducungura tugaruke kuvyo twatakaje mbega ukuntu ari byiza mana we jewe gusa niyumva ko ari intama mucunguzi niyo igikorwa kirange dusubira kugira ibintu byose ubugira kandi nubwo kiki bw'ibintu byose dufise ububasha bwose turafise ubugingo budashira dufise amagara ahoraho dufise ubuto buhoraho dufise ububasha budahera yo turabadapfa gusa dufise ubugingo budashira kandi rero turindiriye twese ko icyo gihe kiza turindiriye kandi tuniha turarindiriye kandi iki gitabo cy'ibikorwa ndwi iki imigambi ndwi yo gucungura cyatu zaniwe kandi ivyo nivyo iki gitabo gifise rero turiko tuca ku gice cyacu mahuwo mu marayika w'ubushoboza atangaza ikintu kandi yari afise agatabo gato Yohana yategerezwa kujya kandi amaze kukajya yarakariye hanyuma akararura ariko mu kanwa kiwe kari gasosa igihe bisaba kubi kwiragwiza muri wewe rero bica birura abantu bose baca bakugwanya bose hamwe bavuga bati uruwera yikumbagaza hasuri uri bi biriya canke ibindi urabona uri umusazi kandi rero biragoye gufata ariko igihe uriko urashinga ntaye y'ubwiza bwayo birasosera iminwa nivyo gusa murabona kandi igihe uhagurutse mu nama uravuga uti icyubahiro nikibe ku mana haleluya yo iyo turiko uyo uri kura aca muri uko gusogerezwa gukomeye ntibyoroshye ariko mu gihe uvuye muri uko gusogerezwa gukomeye urashobora gutanga ishinga ntaye cyabyo rero bigaca bisosera umunwa urabone ko niko biri ivyo ni iki gitabo cyo gucungurwa ubu twifuza gutanga kandi karo gatoye ku murongo wa gatanu hano hanyuma duca dutangurira kurija ku gice cya gatandatu mutangura ubu dushaka mwitegereze neza mu migambi wo gucungura ngene Imana yabigaragaje imbere y'igihe yabisosoreye neza muri Rusi na Bowazi nda niho twahereje kuyinguheze ubu ndifuza gutangura aho ubu uno munsi kuri Rusi na Bowazi ubu hari ibibanza bine canke amasanganzira ane muri Rusi na Bowazi rya mbere no gufata ingingo kwa Rusi nibangaye bumvise jewe ndiko ndavuga ubwo butumwa reka turabinokezanye ndazi rero ni mwese ndibaza narabivutse hano kandi byarashizwe mu kuri bande n'ibindi Rusi rya mbere yasabwa gufata ingingo namba yari kuja muri iki gihugu namba Naomi icanke ntagende yasabwa gufata ingingo rero amaze gushikayo gikurikira yasabwa gukora yari gukorera mu murima wa Bowazi hari atabirato yamba yariko aratotorera inyuma y'ubusa y'abasaruzi ariko arakora kandi mu nyuma yo kugirirwa ubuntu na Bowazi rero byamusaba kurindira gushika aho Bowazi ashitsa kwa gucungura kw'inshuti gusubiriza ibyo Naomi yari yaratakaje kugira aroswe Rusi umunyamo w'abakazi rero igikurikirana ni guheza gikwa kwa Rusi ubu itegereze Rusi afata ingingo neza cyane yo uwari we wese avuga kuyuko Bibiliya itahumetswe hari kitagenda neza kuri we ijambo ryose ryayo ryarahumetswe ijambo ryayo ryose rirakuye neza nk'umurizo w'inuma kuri rubaho bigenda neza na neza nk'amazi amahembe ari ku ruzitiro rukomeye ruzunguruka biharuriwe gusa ku cya miliyoni cy'isegonda neza neza atagasembwa ubu itegereze muri ibi rero Rusi afata ingingo yasabwa gufata ingingo yuko aza kuja harya ahantu canke ntajeyo yasabwa gufata ingingo ubu ni kuwizera wese asabwa gukora usabwa kureka ibibanza vyawe vya kera usabwa guhe ubuzima bwawe bwa kera usabwa kuca kure y'ibintu vy'isi vya kera mwene data Roy mbe mushiki wacu Robertson yagwaye yo nari na bajije yuko yagwaye canke ikintu nkico nagira mvuge nti bamuzane hano namba yagwaye canke ikintu nkico basabwa guheba ibibanza byabo bya kera by'ubuzima canke ikintu nkico hama hanyuma bajabuke mu kindi gihugu igishasha n'abantu bashasha utaruzi imbere mbega ibyo nibyo mwakoze kugira mube abakristo mwasize inyuma icumba c'amazi mwahevye gusohokera mu tambiro bw'ijoro mwasabwa kuca hamwe n'abandi basa nk'ahari abafungwa nkikwa nk'abafungwa kiwani baranyiganga bakajugumira bakanarira bakanazunguritsa imitwe yabo bakanasimba simba no hejuru hakubera kubera bari umugwi w'abasazi kubera kuri wewe rero wasabwa gufata ingingo namba wogenda cyangwa ntugende uko nuko biri kandi warubitse iki gihe ubikoze abantu bamwe nkawe bari bagiye kugutwenga babandi wari warasize ibyo nibyo uko niko bica bigenda usabwa basabwa kwitega ibyo imbere ya byose kubera niko biri ubu Rusi yari afise ikintu nkico niki abanyamuwabo kazi bari kumubwira igihe yajabo kaja mu isi yari nk'umugo w'abakunzi b'iyisi murabona yasabwa gufata ingingo nawe asabwa gufata ingingo hanyuma mu kurangiza igihe yafata ingingo yaciye aja muri ca cagihugu gishasha ubu biratahuritse ivyo nivyo ubu itegereze rino shengero yo ingene ari vyiza cane urazi ingene nibangahe muri mwebwe bumvise uruvyaro kwa Aburahamu igihe ndabivuga ko uko ugutsindanishirizwa ukwezi kubatizwa kwa mpemu yero witegereze namba ibi ari byo canke atari byo Rusi yifatira ingingo ikigereranyo c'ishengero ry'abanyamahanga yarafashe ingingo acarajabo kaja muri ico gihugu b'incuro nyinshi twebwe abametozi n'abapatisti twibaza ko ivyo ari byo vyonyene usabwa gukora niho yari agitangura nta na hamwe yari bwashike yarageze gusa muri ico gihugu ubu igikurikira yasabwa gukora yahindutse muhinga mu vy'amategeko yasabwa gukorera agakiza kiwe bwite n'ubwoba no guhinduka umushitsi nk'uko wabikoze yagiye ku kibuga cya yirambika ko impunzu ziwe acagenda ku kibuga hanyuma agenda atoragura inyuma y'abakozi kugira ashobore kuronke indyo azoshobora kumubeshaho ivyo uyu munsi ivyo si ivyo yariko akora iki yariko agerageza kuronka ubutoni buvuye kuri Bowazi rero yabikoze akoresheje ubuhinga bw'amategeko kandi ivyo navyo neza na neza ishengero ryakoze ba ruteri bavyize neza baca baza muri ico gihugu ariko abametodisi bigishije ukwezwa ibintu vyari ukuri biciye mu mategeko murabona usabwa gukora ikintu usabwa kubireka usabwa kureka umushatsi wanje bagikora ubugira kandi ariko barabikoze baretse imishatsi yabo irakura basabwa guheba kwisiga amarangi mu maso yabo ntibambaye amacipo yabo nabi kandi canke magufi canke abandi babikora basabwa gukora ikintu murabona ibyo nivyo yakoze ikibanza cyo gutsindanishizwa ikibanza cyo kwezwa ubu igihe mu maherezo yaronka ubutoni bwa Bowazi ni igiki cyabaye rero Naomi yaramubwiye urindire ngaha mu gihe Bowazi akora akazi k'umucunguzi w'inshuti kubera niwe wenyine ashobora kubikora niwe mugenzi ashobora gucungura ibyo dufise wenyine rero nurindire ngaha ntusubire mu murima kandi ntukore ibibiriya canke ibi n'ibindi urindire gushika aho ubucunguzi bw'inshuti bushitswa hanyuma yararuhutse amina ibyo nibyo neza na neza ishengero rigezemwo muri iki gice cya nyuma cy'abapanekote murabona mu itanguriro ry'abapanekoti bose bagiye hamwe kandi basabwa gukora ibi kandi barabanyiganyije n'ibindi byose ibishengero ririko rikora iki ishengero ry'ukuri ririko riraruhuka ukuruhuka ni iki byitegeretse hano ikiruhuko ni mpemu yera umose w'isabato ishengero ryo mose windwe rishaka kutubwira murazi kubijanye no kari sabato yo mose windwe canke ikintu nkico mubahe burayi gice chaka ntavuga ngo kukushitse mu burukiro bwayo nawe aba aruhutse ibikorwa vyiwe nkuko imana yaruhutse ibyayo rero sabato ni mwe muyera Reri Gerusi yararuhutse yari kigereranyo cishengero kiruhukiye mu masezerano y'Imana turafise ubu n'umutima ukunze agakiza kacu niduhagaritse umutima kubwo kuja hariya na no kutajeho turagiye uko niko biri Imana yarabivutse Imana yarabisezeranye natwe turabironkejwe n'umutima ukunze twamaze kubironswa Kristo yaratwakiriye ntidushobora kuja kure y'ivyo ubu twamaze gushikayo Amen ico dusabwa gukora no kurindira gushika ariko uko rugucungura kw'incuti turabifise n'umutima konzo ubu turindira iyo mwanya azogaruke ko hanyuma rero ikintu cakurikiye kuri Rusi yaraha heza giwe ico ni cishengero ryakotse ryinjiye mu gutsindanishirizwa mu gihe ca Luther ryaciye mu kwezwa mu gihe ca Wesley ryaciye mu batizo wa mwe muyera muri iyi misi ya nyuma hanyuma turuhutse n'umutima konze kuvyo twarazwe tukaba tutsi ko hari ikintu cabaye muri twebwe twaciye muru foto cha mubuzima akandi turindiriye tuniha hamwe nibidukikije kubyigiye turo tutoroswa ubuzima butashira kutsura kuda ashira imibiri yacu tzochungurwa ibintu byose byacungwe turindiranye gusa yukagaruka aciye mwirembo amina hanyuma iki Rusi yarahezagiwe nico gihe natwe tuzohezagirwa Icho nico ki gitabo kimatani ishije shashari ndwe kigiye kutwugururira ibi ni ibintu biki namabanga ntivyanditswe mu ijambo bisabwa kumenyekanishwa namwe muyera ariko ni wabona vyukuri vyose bimenyekanishwa mu vyanditswe ariko vyanyegejwa abantu iyo tugeze ku ruzitiro haciye akanya muzobona ingene vyari vyatunganijwe uzocumenya neza ingene vyugurugwa ubu Ego turaruhutse ni Rusi musi yugutsindanishirizwa murabona vuga ati amena Rusi musi yukwezwa gukora cyane umuhinga mu by'amategeko Rusi aruhutse arindira ko Bowazi agaruka inyuma yo guheza akazubu Bowazi wacu yarangije akazi ikaruvari ariko imbere yuko aza kudutwara muhira yiwe aja imuhira bwa mbere muri Yohana 14 kudutegurira ikibanzo byiza Nimuhagarika imitima yanyu mwizera Imana nanje munyizere imuhira kwa data haramazu menshi yabatareho manda yibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi nzogaruka kubajana murabona Bowazi aramanuka yakoze iki aramanuka arahagarara atora abakurambere baje imbere y'iremba aca akura inkweto ziwaca avuga ati bimenyekano uyu munsi ko na nikutse Naomi hamwe niragigiwe ryose yarose umunyamo wabo kubera ibyo kandi igihe Yesu yatsa mbega yaje gucungura nde Isirayeli mbega yakoze iki mu gucungura Isirayeli yarose umugeni w'umunyamahanga neza na neza yarabikoze igihe yajana Isirayeli yaragiye hanyuma yagiye kubiwe bwite yategerezwa kubikora n'ikinihe kintu cya mbere yategerezwa gukora gucungura biwe kandi ishengero ry'abanyamahanga rimeze nka mushiki ujya mugore ishengero rya Israel neza neza kuko yategerezwa gucungura Israel kugira ngo aronke ibi kandi yabwirizwa gucungura nawe kugira ngo aronke Rusi umugeni wiwe ubu mbega yakoze iki imbere yuko amutwara yo Imana ishimwe mbega yakoze iki yasosa aja mu itongo nibaza yuko yabisubiyemo gusigiragi ibintu byose kandi yuko yasha shi amatapi mashasha hasi yo shobora kuba yarubatse inzu nshasha mu ruhande rwacu n'inzu nshasha kandi byose yabishize mu rutonde hanyuma yagarutse hamwe n'igipfukisho ciwe ciwe kubwo bukwe amena mbega Rusi yari kakora iki nta na kimwe yararuhutse arindiri ata gukora kandi ata muvurungano mbega byosavye ko nobaye mu methodist mbega byobaye ngombwa ko nobaye mu mugwe baba batisi byobaye ko ngombwa ko nobaye mu pesibel ya mugenzi ni muronye gusa mwe muyera hanyuma mwiruhukire Imana ishimwe igihe umwami wacu ahetse agiwe azoza gutwara umugeni wewe amurindire yo isirikiraniha iritswa n'uyo munsi wo kubohorwa ibintu byose ibidukikije biriko biraniha amababi y'umusuko ni byose birindire uwo munsi wo kubohorwa uhetse agiye ho umubyeyi mucongo azogaruka gutwara umugeni wiwe ubu araruhutse munsi y'ukwezo ya munsi y'ugutsindanishizwa oya ariko byose hamwe munsi y'ugutsindanishwa no mukwezwa byose mukuruhuka ubu muri Yesaya igice cya 28 murongo wa 18 havuga ati uko kwivyiwe ari bwirizwa kurindi ibwirizwa kurindi numurongo ukuwundi umurongo kuwundi hamwe tumwe ahandi utundi mugumye ningoka ibiri byiza noneho rero uhora azovuganira nubwo bwoko muko mukanwa ko kutumvikana no muri rimirundi nuko rero ngubwo buruhukiro ngiye isabato ngice igihe aho ishengero ginjira mukurindira raba uko twaciye mu gutsindanishirizwa mukwezwa none ubu tukaba turi mu kubatizwa namwe muyera turuhutse turindiriye mbege ivyo nibiki nuko ubu igihe tuzoshikira ivyo vyahishiwe muzobona icari cubu murabona uko gusa ivyo bintu ntivyari bikuye gusa kwigishwa imbere yuko umunsi ntivyari bikuye gusa ntivyari bikuye kwigishwa ntivya ntivyahishuri wabana abana b'abantu ni bibiri yirabivuga ndashobora kubereka aho mu byanditswe ko bitahishuriwe imbere yuko abana b'abantu gushika uyu munsi nuko rero turi ko tubisozera twisunze ibi bintu bikomeye bihetsa gihe ubu rero ni byiza umurongo wa gatandatu cyangwa igice cya gatanu ku murongo wa gatanu ujya mukuru yari muri iki gihe yavuga ati hera abo mwagatu intambara iki gihe yaraba ijya nino yabonye intambwe yari intambwe mu kibanza cy'umwagatu w'intambara ariko rero mbega yari iki akazi kiwe kubuhuza kari kahetse ubuhuza yahetse ku uba umuhuza ku mpera y'ibihe by'ishengero kugira ngo ahinduke intambwe yo mu muryango wa Yuda igikorwa ciwe cy'ubuhuza cyari carangiye yategerezwa guhinduka intambwe bisigura umucamanza aho yatoye igihe yakura mu gitabo mu minwe ubu nimwibuke igihe umuntu yashaka gucungura ntimwibagire hari igihe umuntu yashaka gucungura yagenda kurondera abagabo bakuru nuko bagenda ku marembo y'igisagara bacika abakurambere aho yatangaza igituma hari ibyo nibyo yakora yagenda ku irembo akavuga ati ndi hano kugira ngo ntangaze ko ndi umubyeyi mucungutsi kandi kuri igirira ndi hano kugira ngo nimenyekanishe kuri bano bakuru b'igisagara murabona kandi mu gihe Yohana yararitse ubu umuntu umwe nk'uko nabivutse kuyinga rihetse bavuze bati Yohana yaritwe nuko bahatabonetse umuntu numwe abereye n'ibyari by'umuntu ari munsi yo gusigwa na mwe muyera niyo rijijwe n'ibyo biciye muri ibyo ko atarabereye mwumbure ko Yohana ubwe watarabereye nta numwe yarabereye ariko si ibyo byamutumye arira nizera yuko yari karitswa n'umunezero kuko yabonye imigambi yose ku byerekeye gucungurwa byanditswe hano muri iki gitabo ntiyari kubera atanumwe yarabereye igihe yari kararira yo Imana ishimwe nimumwumviritse igihe yatangura kuvuza induru ubu ariko ngaha turamubona ari kararira kubera ko yanezerejwe cyane nuko umwagazi w'intama yashoboye gutora iki gitabo kugira mu kuboko kuyari ibyagiye kuri ya ntebe kandi igihe yahetsa kubikora ujya mu marayika w'inkomezi yasemerera n'indabereye yari karatangaza icyo gihe nyene yari karatangaza kugira ngo aronke inshuti mucunguzi kugira igihe nyene yaravuze ati nindabereye kwakira igitabo nuko ikintu kimwe nuko Yohana yatanguye kurira mbega hakurikiye iki yari itegereje igitabo cyari hariya cyari kiri hajya ariko ninde yarabereye ni byiza Gabriyeli yari hariya ego yarabereye ariko murabona ntabwo yari umuntu yari umumarayika kandi Mikayeli yari hariya yarabereye ariko ntiyari umuntu yari umumarayika byasaba ko yoba umuntu yahindutse ikiremwa muntu nkatwe kandi igihe yabona hatsa wa mwagazi w'intama yacanjaguye kuva mwire mwagisa akaba yarabonye ko yacanjaguye hariya mwire mwagisa yuko Yohana yaritse amina nuko byari byo yarabonye ko byose byogenze murabona kandi vuba igihe yamenyesha n'indabere yari katangazo kuza kw'inshuti mucongotse nguyo yari ngaho yari umwagazi w'intama mbega yakoze iki yaragiye gushika ku ntebe aho mwe mu w'Imana hanyuma yakuye igitabo mu kuboko kw'iburyo kuyari byagiye kuri iyo ntebe kandi abakuru bose barunamye bavuga baturabereye kuko wacanjaguye murabona aho rero yahindutse igitabo ciwe canke gusa igitabo cyo gucungurwa canke igitabo cyitandukanira mu gihe cy'iherezo cyahetse nuko yabaye umucunguzi uwo muguheshogwa mu buryo yabifashemwo ni muri ibi bitmatanijwe ishasharindwe nuko turabona neza muri nk'uko nko mu gitabo cy'igikorwa ciwe cy'ubuhuza carangiye igikorwa cyari carangiye hagiye bice bitatu bya mbere by'ishengero byari byaheze ariko ubu gucungurwa kutwahishogwa mbega niki nigihe yatora ico gitabo nimwe mwiyumvire byimbitse kubera ko nitutabifata muri aya majorondwe mugiye kubifata ubu nimba mutabitawe ni mudutse gusikiganza muvuge ntavyo ntawe murabona nimwumvirize kuko nkeneko ubu mubitahura neza ubu nimwitegereza ugucungurwa mu nyuma aho yaheze ubuhuza bwiwe bw'ishengero yihishuye ubwiwe nk'umubyeyi mucunguzi muriko murankurikirana neza ubu rero azohishura ishengero uko yabyifashemo nuko rero nambu kuguhishurwa kwaramaze gutangura ibyo byemeza rero yuko turi ku iherezo ry'urugendo amena ubu nimurabe yuko nimba ari ukuri canke atari byo mugiye tubiraba mu byanditswe hano tuza gusanga ko n'igiki cyahishuwe uguhishurwa kugucungurwa n'ibiki mbega ni gute twacunguwe nimwitegereze gato y'ibyabaye ngaha mu gihe cy'imyaka yahise uguhishurwa ku izina rya Yesu Kristo hamwe no kubatizwa mu mazi menshi uguhishurwa kuko mu umuriro udahera utabaho ibyo bintu ntabyo twari tuzi ubwa mbere mwibaza ko abakunzi banyu bazobaho ibihe bidashira murabona ariko ntibyo bashobokera kuronka ubugingo budashira mutaracungurwa kandi nimba mufise ubugingo budashira ntimushobora gusha mu muriro udahera muzohanirwa ibyaha byanyu mwakoze mu buzima bwanyu ubusanzwe ariko ntimushobora kuronka ubugingo budashira mu muriro nimba mufise ubugingo budashira nuko ntimushobora gusha ibihe byose kubera ko aho imire imwe y'ubugingo budashira kandi sinkekeranya kishengero ritahura ibyo ubu ibyo nibiki ibyo bindi bintu iroranywa no gucungurwa mwitegereze gusa ibyo twahawe namwe mugera murabona uruvyaro rwa Aburahamu isiguro yo guhishurirwa uruvyaro rw'inzoka murabona iki gitabo cyiza ijoro Yohana mwitegereze nitubishikira ingene ibiheshura kandi narabigaragaje hano n'ibyanditswe byo kuri gukuye nasubiriye inyuma mu byahishuwe cyane nasubiye inyuma mwitangura kugira nerekane ryari ryo shashara ryo guru ibyo byarasangiye isano muri Bibiliya kuva ku itangura gushika mu byahishuwe Yohana mwiyumvire gusa ku kuva ku itangura gushika mu byahishuwe Yohana ntihigeze haboneka umuntu yobatijwe mu izina rya Data umwana mwemu yera n'umubatizo w'ikinyoma nahagaze haraciye igihe imbere y'ubuvugabutumwa barenga amajana atatu bari mu ishyirahamwe rikomeye ry'uburongozi bashikaga hanyuma ndabibereka kugeza aho barira umwe wese yifatikiza uyundi 70 muri bo bazoza kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo kandi uruvyaro rw'inzoka rwamyeho kuva mu itanguro iyaba inzoka iyaba itafise uruvyaro rero Kristo ntiyari kuvuka kubera yuko yavuze nzoshyira urwanko hagati y'uruvyaro rwa awe n'urw'inzoka kandi nimba byaro rw'inzoka rwari umugani n'ishengero n'umugani murabona ibyo ntimushobora kubitandukanya inzoka yari ifise urubyaro kandi ibyo bibatangaza ni kuki badashobora kubitahura kubera yuko badafise guhishurwa kwabyo ni kuki bataza ngo babiyage hamwe nanje arutari ruguru igihe cyose nzobonana n'ubyifuza sinoharira nabo ariko atankeka nobiyaga ko nabo nimba babyifuza nawe babajije imbere yishira hamwe ndifuza yuko hamwe muri mwebwe banyerekaho ari ibinyoma ntimuhagarare gusa mwifuza mumvuga kubera ibyo nimutse imbone nkubone hanyuma muhagarare nitugizanye ukuri nimwegere hano hanyuma turabe uri mu kuri n'uri mu kinyoma ariko ntibashobora kubikora mu by'ukuri barazi kibya atari ibyo murabona kari ibyo kubw'ibyo si jewe ndabivuga ariko nimwe muyere mu marayika nyine w'imana mubona mwibaza kiki kuri iyi minsi aha ni igihe ibyo bintu byose bishika kandi uyu mu marayika w'imana ahagaze hafi sinomenye ibyo bintu ariko ubu ni igihe biri hano ntiwutwaheza izi mwe mindwi amahembe indwi n'ibindi uyu munsi umwami abishatse muraza kubona ibyo ari byo muri iki gihe turimo ko ibyo byahishuwe bitegerezwa kugaragara n'igitabo cyahishuwe Yohana guhishura kwa Yesu Kristo kandi turabona igice cya mbere bwite yahishuye uwariwe kandi ubu yafashe udushashandwe yahishura uko yacongoye isi kandi uko yabikoze yari mu izina rya Yesu Kristo ukundi kuntu yari gukura ubwoba mu bantu nkaho kudashira ugucungurwa kudashira ugutunganirizwa mu kwizera ukwezwa n'umubatizo wa mwemuyera rero ni iki yuko dufise umutekano udashira ibyo bikura ugukekeranya kose mu bantu nimba mufise ishemezo gucungurwa kwanyu Imana yaramaze kubashira ko ikimenyetso gushika umunsi wo gucungurwa abanyefeso igice cya kane mirongo wa mirongo umurongo wa gati mirongo itatu havuga nimubabaze mwe muyera w'Imana yabashireho kubika imenyetso gushitsa akomose wa gucongora ubwo ubu mwo mwosubira inyuma gute mwoshobora gusubira inyuma ariko nimushobora kuzimira kandi mugumye uko byerekana yuko mutigeze mu muronga ariko nimba muri umwana w'Imana akukwaba byitangirira ibamaze guhumu guhumana kwa gose rimwe bataba bakigira imitima iri mwijwe ribagiriza ibyaha niko bivugwa mu baheburayo n'ukuri rero nimushobora kubuma Kristo nimushobora kuronka mwe muya hanyuma muce muja mu kuba nkabise ufise urukundo rw'isi rw'ibintu byise urukundo rw'Imana ntiruri muri we rero mwumvirize ha handi hano gusinzamba itari yo umugwanitsi yarabizingiriye ko ariko mwitegereje ubuzima bwanyu mwisunze jambo ry'Imana kandi bikagaragara yuko mubanka uko bibiriye bibivuga rero mufise umutekano udashira kandi nacyo ngutinya gihari cy'Imana yasezeranye izogikora ndageze umuntu wari we wese kubikorerako mubikorere ko gusa kandi mugendane n'iryo jambo hanyuma murabe ibizobashikira mwene data rizoshitsa ibintu byose Imana niko yavutse ikintu cyose Imana yasezeranye kizoshika rero nababwiye yuko igikorwa cyanje cyatangwe haraciye hafi imyaka 15 ngenda ku isi yose kandi ntigeza hemuka n'umunsi n'umwe kubera iki ukubera yuko mu bisanzwe nahagatse ku isezerano ry'Imana naranze yuko ari ukuri nimutse mwemere yuko ndababwira ko ari ubwenge bwanje buhanitse ariko nijya yahishuye y'amabanga ari mu mutima niwe bwite yanyeretse mu byanditswe kubera yuko sinari gihe natangura kuvuga ubutumwa bwa mbere haraciye nk'imyaka 30 nategerezwa kuba mfise umukunzi wanje yicaye aho akansomera bibiliya sinashobora no kuyisoma sinitse amashuri menshi Wilson umutegerezwa kuba mu byibuka igihe Hope yazarasomera bibiliya kijya gihe yicaye akayisoma hanyuma nkavuga mwumvirize ibyo avuga mukore gusa ibyo avuga nibyo byonyine fise byo kubabwira kandi ababikoze bose rero bararoraniwe byari byo gusa yavuze ati Imana yavutse yakunze isi gose itanga umwana wayo w'ikinege navuze ni nibangaye bizera ibyo usoma umurongo ukurikira mukunzi itanga umwana wayo kinege kugira umwizera wese azohabwa ubugingo budashira navuze ni nibangaye bizera ibyo murumva ibyo ivutse sinashobora kubisoma bwanje rero murabona sinari ifisa ko no byiga mu ishure ibyo ari byo byose ariko yo ndakunde iryo shure nitse ko yo ahantu hakujya hato nkinyegeje amaboko yanjye adugitswe ku mana ku murango no kumutaga igihe mwe muyera yamanuka mu bugwaneza bwita agatangura akunyihishurira ubwiwe akavuga iki nk'uko kijya nuko kandi ntagiye na kimwe umuntu icaremwe cy'ubwoko ubwo aribwo bwose kigeze gishobora kubibeshutsa kandi urabye ubushikutsi n'ibindi byose byahaci Imana yagungumije hejuru kandi bitandi binjana ku isi yose haleluya turi mu gihe cy'iherezo bene data turi ngaha mu gihe cy'iherezo nibyo hazokwaka umuco mu gihe cy'akagoroba nibyo nyine yavuze neza ubu ni igitabo cy'ibyahishuwe Yohana Imana yihishura ubwayo kandi rero biciye muri ayo mabanga hambaye ariko ahishura izina ry'umwami Yesu Kristo umubatiza ariko ahishura yuko umuriro udashira utabaho ntibishoboka nta canditswe muri bibiliya kivuga ibyo bintu ubu hariho kuzimu kandi hariho uruzi rw'umuriro aho ababi bazohanirwa ariko bazotikira bishobora kuzomara imyaka imiliyoni igihumbi ariko bizotikira kubera yuko hadashobora kubaho ubugingo budashira keretse gucongorwa kandi niwasha ibihe bidashira utegerezwa kuba ufise ubugingo budashira kubera iki ubwenge busanzwe bwo gutahutsa ibyo murabona ni gute ushobora kuronka ni bangahe bazi yuko ufise ubugingo budashira ubucongowe rero niwasha ubudashira ntuba utegerezwa kuba ufise ubugingo budashira kugira ngo bayimenye rero murabona nibinasiguritse murabona ubu umutekano abo yamenye kuva kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabasindanishirije abo yasindanishirije yaramaze kubahimbaza Pawulo atubwira mu gice cya mbere cy'Abanyefeso yuko Imana itanguriro ry'isi ritarashigwaho kuko yagabiye kera ko kuduheshwa na Kristo Yesu gucika abana bayo ubwayo Yohana atubwira hano mu byahishuriwe yuko mwasi mu minsi yanyu mujya munsi asenga atoca hagati y'abantu hanyuma agira amadini n'ibindi amashengero n'ibindi nkuko babifise uyu munsi kandi boshoboye guhenda uwatoranijwe bishoboka kandi yuko azohenda abo bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye kukuremwa ku isi ni ryari izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi iremwa ni ryari Kristo yishwe haraciye imyaka 1990 oya mushinga nawe imbere y'uko isi iremwa umwagazi w'intama yishwe imbere y'uko isi iremwa murabona ibyo ikora n'utu dushashara turiko turugurura dutangura guhishura ukuntu gucongorwa kuzoba uko yobikoze byarangiye ubu biriko biriko birasozekwa rero turi mu gice cy'igihe cyiherezo nico gituma ibintu biriko birahishurwa nibyo ubu iyi nshuti yaciye hafi yahawe igitabo cyo gucungurwa acugawe n'ibishashashari ndwi kivuye kuri nyenecho w'inkomoko nyenecho w'inkomoko igihe tugitakaza mu murima wa Eden biciye kuri Adamu cyasubiye kuri nyenecho cy'inkomoko ariko haje umuhige ku isi umwononye kandi Satani yaraje n'umuhige iyi isi sigwiwe n'Imana ariko n'umuhige umwononye yo noshobora kuvuga ikintu kuri ibyubu ariko ndabyihotsa ariko ni nyandiko y'ubutaka by'ugucungurwa kwacu iki gitabo kimatanishije n'udushashara n'igipapuro cy'uburenganzira murindire ushika kuri utwo dushashara amenagura utwo dushashara duhishura utanga atanga gutora na kwiwe ku bantu bayatanga gutora na yahawe kuba inshuti umucongotsi kandi abiduha atakiguzi byose n'ibyiwe niwe yaducunguye ariko yayahaya ariko hakubigumya yabihaye abantu n'urukundo adufite yo Satani umutunzi wavyo ubu wihagiye amaherezo ntashaka kubihebu ubu nyine turabibona ngahe inyuma gato mu byanditswe ndibaza ngaha mu kindi gice kandi nashaka kubiba ubu nyine ariko ategerezwa kubigwanira ariko amaherezo igihe yazanwa ku guhangana yatawe mu kiyaga cy'umuriro n'ibyo Yesu Yesu izina rya Yesu umutumwa bwiza arifise amatazirane y'umwana mwari mubitsi Yesu afise amatazirane nk'umwana mu butumwa bwiza rimwe muri iryo n'umwana wa Dawidi rimwe muri iyo ni umwana wa Aburahamu irindi umwana w'umuntu irindi umwana w'Imana ubu mwitegereze igihe umucunguzi wacu yacika Yesu Kristo yacitse umwana wa Dawidi ariwe samuragwa w'intebe y'ubwami ishimwe yarazwe intebe y'ubwami mu kuba umwana wa Dawidi Imana yavuze hariya kera ko atazokwigera areka Dawidi atazokwigera areka Dawidi atari ubuto kandi Kristo ni umwana wa Dawidi kandi yacitse inshuti umucunguzi wacu kandi arindiriye ategura ikibanza aho ashobora kuganza hamwe natwe nk'umwana wa Dawidi ni samuragwa w'intebe y'ubwami nk'umwana wa Aburahamu ni samuragwa w'ikirimba cy'umwami amena sivyo ni samuragwa w'ikirimba cy'umwami amina Palestina n'ibirimwo byose urubyaro rwa Aburahamu yari umwana wa Aburahamu nk'umwana w'umuntu n'igiko umwana w'umuntu n'igiko umuntu yatakaje isi rero nk'umwana w'umuntu ni samuragwa ku bintu byose biri mu isi ibi byose n'ibyiwe kandi ategerezwa kubidusubiza rero asubira nk'uko yarari ubu rero nk'umwana w'Imana aragwa ibintu byose nk'umwana wa Dawidi ni samuragwa w'intebe y'ubwami nk'umwana wa Aburahamu ni samuragwa w'ikirimba cy'ubwami nk'umwana w'umuntu ni samuragwa w'isi nk'umwana w'umuntu ni samuragwa w'ibintu byose biri mu ijuru no ku isi yo mana we uwo ni umucunguzi wacu inshuti umucunguzi yacu ubu murabe yo ibi bingirira neza cyane aha ni ngaburirwa by'ukuri ubu mwogore imitima ya nyimana umwanya mutoyi gusa mwumviritse ibi Satani n'uwihagiye mu mategeko ibisi byiwe kandi yamaze imyaka 2000 atera akajagari kugira ngo yemeze namba ari nyene byo canke namba hariho uwundi nyene byo ariko Kristo yaraje nk'icyote mucungutse kandi yaracunguye iby'ibintu byose kugira ngo abitugarukanire ariko Satani arabitunze ariko murazi nyuma y'igihe intambara ihamba yazotegwa mu kiyaga cy'umuriro murabona azozimangana hamwe n'abasengana nawe bose ariko abaragwa bagakiza bazozanana na Kristo rero n'uwihagiye rero mwibuke mwisezerano rya kera iyo umuntu atakaza irage ryiwe amaze uwihagiye akaza mu itongo ryiwe ntiyashobora kurigumya igihe kirekire kugira ngo arifutishe kuri nyene ryo gushika ku myaka 50 inyuma y'imyaka 50 umwaka wa yubiru wabushitse kandi umwaka wa yubiri gihe umwaka wa yubiri washitse rero ibintu byose byasubira uko byari bimeze mu ntango abagura no bose basubira uko bari bameze mu ntango namba umugabo yaba ariko ararima mu murimo maze inzambi kavuga kandi akayumba yoshobora gutisuka hasi maze akavuga ati sinkira umugurano ndatashye muhira ku muryango wanje byose byarasubizwa namba uwihagiye yari mu itango yategerezwa kuva muri iryo otongo nta bindi yapfa muri iryo tongo kubera iki nyene ryo yaba yagarutse yategerezwa gukinjura Hallelujah! Umwe muri iyi misi ubwami bw'iyisi si buzogwa kandi banyeneyo bazotsa umwe muri iyi misi Amina rero harabagiye aho byari mu guharira kuva ku munsi wa mirongo ine kuva ku ntango y'umunsi wa mbere w'ukwezwa w'igicaniro canke Kristo yagiye mu kuri Karuvariyo habayeho iminsi mirongo ine gushika kuri Asensiyo vyari mu bihari namba umugu wa Satani wowe bifata maze akavuga ko atazutse mu bapfuye batangwe gusohora itangazo hariya bavuga bati n'abigishwa baje maze baramwiba mu ijoro mwarabisomye muri Bibiliya kandi yavuze ko abantu biwe baje maze baramwiba mu ijoro kandi barisha amahera abasoda kugira ngo bavuge ivyo ariko vyari mu bihari ico gihe bose baribaza ibibazo kuri ivyo yemwe vy'ukuri nkombore n'ivyidini rero ico ikintu cose nicaka nicaryo ariko ku munsi wa mirongo itanu wari umunsi wa Pentecoste kandi nyene vyo bwite yaramanutse muri bo haleluya kandi yerekanye ko ritari dini uko kwarukuzura mpwe muyera yaramahera y'ingwati y'Imana ku ishengero cyayo uko bitazogenzurwa n'amadini n'ibindi byo bingwati y'umubatizo wa mpwe muyera hamwe n'ubushobozi n'urukundo rw'Imana amina yo ivyo nta kintu kinaka bikotse kuri mwebwe nyine byo bwite byari hehe mu biganza by'Imana kandi murabona ntiyashobora kubigumya akurenza iminsi mirongo itanu murabisoma hariya mubarewe mubarewe mu byagezwe hariya havuga ko batashobora nyine byo w'inkomoko byategerezwa kugaruka mu biganza bya nyine byo w'inkomoko inyuma y'imyaka mirongo itanu twese turabizi mwarabisomye kenshi ariko muraho byategerezwa kugaruka kuri nyine byo w'inkomoko inyuma y'imyaka mirongo itanu yemwe rero inyuma y'iyi minsi imyaka mirongo itanu umwaka umwe umunsi umwe usigura nk'umwaka kandi kupfujya munsi waho kujya kubambwa igihe bafata inshuti mucungutsi maze bakamwica akurujya kuri ujya munsi wa pasika habaye guharira ico gishengero gitsira gushika ico gihe ko yari inshuti mucungutsi yari ucunguzi rero ryakotse iki baramwishe umwasi ya yaramwishe kandi bapfutse ko batwaye umubiri wiwe kandi barawunyege cyane hanaka kandi ibyo byose byari mu gukekeranya kw'abantu n'igiki camushikiye n'igiki cabaye rero kumera y'uyo munsi wa mirongo itanu rero murabona ntibyashobora kuba bikiri mu mpari rero imana mu gishingo cy'uko abantu babandanya mu ishengero rya kera ry'aba orthodox rikomeye rikanye imana yarungitse mwe muyera yirukana abihagira bose hanyuma ifatwa umugenduzi wayo bwayo bwa ubushobozi bwa mwe mu bwaramanutse maze ishengero rironke ingwati y'agakiza kacyo ubu bene data si ukuba babaza canya cyari cyo cyose kuri ibyo nambi dinari igitsa kandi uri umukatolika mu idini uri umubatisi mwidini warazimiye urabona ingwati y'agakiza kawe ntiyari yo kuba mu ishengero ingwati y'agakiza kawe ntiyari yo kuba mu idini rinaka ingwati y'agakiza kawe akacu n'umubatizo wa mwe muyera atadini amena ntibashobora kumugumya kubera ibyo birenze uwo munsi wa mirongo itanu kuko yari mu umunsi wa yubiri igihe ikintu cyose cyagaruka ku nkomoko yacu ya mbere kandi ubushobozi bw'Imana bwagarukanwa ku nkomoko yabwo umunsi wa mirongo itanu umwaka wa yubiri igihe ibintu byose byagaruka ubu hazogaruka uwundi mwaka wa yubiri kandi uwo twarawurose nk'iki gihe namba mwabibonye Pentecoste yari yaguye muri Amerika hafi yari yaguye hafi muri Amerika imyaka mirongo itanu aba ahantu hanaka kuri icyo gihe neza nk'imyaka mirongo itanu ndetse Pentecoste yatanguye kugwa ubu ikiriko kirashika ishengero ririko riraronka igitabo kimatanije tudushashara indwi cyo guhishura kwa Yesu Kristo nk'udushashara indwi kandi na cumi cyabo na cumi cyabo bashobora kukironka ariko iyo mutanguye kubona umwaka wa yubira aho tudategerezwa guta umutwe ngo dushibure gutya ariko twaramaze kwinjira mu mutekano wa Kristo twaramaze kuronka izina ry'umwami Yesu Kristo mu kubatizwa turafise ibi bitangaza bihambaye kose tutokwerekana mu dushashara indwi hanyuma tukemeza yuko utwo dushashara twamatanijwe imbere y'amaso y'abantu kubwo ububasha bw'Imana nzobereka yuko byoshoboka ko atabibona muri Bibiliya rero mu by'ukuri namba Bibiliya ivuga ibyo muzovyizera yuko badashobora kubona na kimwe atari data mwana na mwimugera akugeza ikigiye boshobora kutabona ko atabaho muri rudahera kugeza ikigiye boshobora kutabona ko hari umutekano bihe bidashira shaka kuvuga kubizera mukuri mu byukuri harabayeho kubitwenga hijya no hino basohejwe ridasobanutse nico gituma abantu bavuga batemwe ni muraba baba pestoyano nabandi baranywa itabe baranywa inzoka n'ibindi bintu hanyuma ngo bararose umutekano bihe bidashira ko ariko murabona ibyo n'ugushiburira akuri nzamba yukuri reka turabe hano hanyuma turabe ku inzamba ivuga muje udashobora gusubira mu gitabo cyitangura gushika mu byayishuro Yohani inyuma nahandije ko gashashara kugorera aba ivyo bintu biba bihishowe none mwene data nari niyumviriye gusanzwe mu reka uragenda shike kwazo garukira gushika ubu nari fisi impapuro zitandatu cyane oya twararose ubatizo reka asome ibi bintu bike yo mwaka wa yubire ni byiza ubu mu muriko murafata ibyanditswe reka tuje muri Yeremiya 32 dutangure ku murongo wa 33 kandi nimwashika muhira mu murabisoma shaka ko mubisoma rero Yeremiya reka tundabareke murabibi ibiri muri umutsingo reka tabisoma nimuze dufata umutsingo ibiri birampa hafi minota 10 kuri uyu muzingo none muribuka iki gitabo cyari kimatanijwe na gashashara igitabo kimwe cyo mu bihe bya bibiliya sico gitabo cy'imfuruka zine cyari gitabo nyico cyahavuye cyitwe gitabo umuzingo nibangaye babizi ubyo kuri wari umuzingo ni byiza ico gitabo cyari cyado mu dushashara ndwe nimbiri ni bibiliya kandi yashizwe ku dushashara ndwe ubu nabo naho rabanga ingene byagenze Yeremiya wige yaragiye yari yarahanuye ko yokwirukanywa Yeremiya akuru ku gice cya 32 yaragiye kujanwa mu bunyagani Babuloni kandi bari bamanutse y'imyaka 70 yari yarahanuye byongeye mwebwe abasomyi babiri kubyibuka inshuro nyinshi kandi yategerezwa kujanwa hari imyaka 70 kandi yari mu byukuri inshuti yegereye cyane mubyarawe hanamere inshuti kuri kirayiwe yo mu muryango kugira umwasi we washobore gufata impapuro hamwe n'ikibanza ciwe ariko igiye yarazi yuko Imana itazoheba abantu bayo ngo niyagaruka kugira ngo baronke itunga giragi ngibi byo yakoze byose bishi yabishitse hejuru niba nikangahe wasomye iyi nkuru mu nyuma warasomye ico gihe urahetse ukayisoma ni byiza nuko yakirashira ko ikimenyetso nkuko nyene imizingo yashizweho ikimenyetso ni kintu kidasanzwe kandi kidasanzwe utigeze ubona mu buzima bwawe ubu rero ndagerageza kubyerekana muri kino gipapuro sinzi ko noba ndabishobora canke atavyo nshobora ngiyi rero ukuntu yanditse nkuko yabyandika nuko arabikora ashira ikimenyetso kuri kimwe cyose nuko rero ibyagiye biraba umwe wese muri utwo dushashara yaranditse ngaha n'ibisigi byiwe n'ibyari byabaye n'ibyaguye imbere yiwe n'ingene yaje kuragwa byose byashyizwe k'ikimenyetso nk'ico rero uko niko Imana yashyizeho igitabo kimatanijwe dushashara ndwe kandi iyo icuguruye uko guhishurwa kuraboneka n'inyuma kuri icyo gitabo nicyo gituma ushobora gufata izina rya Yesu Kristo ukarisanga kumva kuva mu itangiriro kugera mu byayishuwe Yohana kandi ntushobora kwerekana ikintu nk'icyo nka data umwana na mwe muyera murabona raba bibiliya yose irahishura ibyo nawe ati umuriro udahera ubaho uraheza ugaca wiruka inyuma y'inzira yose mu ntanga Imana yavuze ko umuriro udahera waremewe Satani n'abamarayika biwe kugira ngo bahanwe muri kazoza kabo none nimba umuriro udahera ubaho woremwe gute ijambo ry'Imana ntigigera risubira byongeye ijambo ntirizokwigira rihera kandi ntirizokwigira rihera hanyuma rero igihe cyose haba umuriro udahera wariho icyo gihe nyine hakaba hari Imana y'umuriro udahera imbere yuko haba igicumuro cy'umuriro udahera mana we raba ntushobora kubironka uravyukuvyo ivyo bintu bishika uraheza ugaca utangura kugura ico gitabo burero ivyo biratanga ishusho ya bibiliya yose kandi kidodo cashitswe ko ikimenyetso bibiliya inyegeza amaso y'abantu b'inkerebutsi n'abanyabwenge Imana ibicishije kuri mwe muyira ibahishurira muri bibiliya ibihishura muri bibiliya Imana ihabye icubahiro ndabikubwiye mwene data ibyo nivyo byankura mu buryo bwa mwemu murabona murabona itegereza hano murabona uratahura ico shaka kuvuga murabona n'ikimenyetso ubu ni wabamaso gasoma ngagenda muri Yeremiya urabi ngene ari we yashitswe ikimenyetso rero hari gitabo byanditswe hano kandi mugiye cyo gwishwa kwa mbere acatangura kugura akagashashara rero muraraba kandi mwitegereza ingena ko gashashara ka mbere kari kari igihe twashikira utwo dushashara hanyuma igihe cyaka gashashara ka kabiri acha asohora gashashara gakurikira urazi iyo twavuye niyo tuja ubu turi hafi mu gashashara kindwe kandi gendwe igihe gashashara ka mbere kugurwa inzamba ya mbere itangura kuguruka icago ca mbere kirasenyuka agashashara ka gatandatu karuguruwe aka gatandatu karasohorijwe n'icago ca gatandatu kirasenyuka raba ukuntu arico kintu ciza kiruta ibindi byose mumaze kubona kandi iyo ndiko ndabikora ngiye gutwara ubwato bunini abwirabura cyane ndabitsane hano kandi ndabyigisha hano gutya dufata umwanya ukuye kuri buriya gashashara tukagarukane kahise n'ibindi maze twerekane neza igihe byabereye maze tukerekane ko bizobera nka muri bigihe yavuga ko bizobera igihe byabereye umunsi n'ibindi mwabitahuye amen nivyo hari udushashara igihe Yeremiya yandika iki gitabo yashyizwe k'ikimenyetso ngiki kintu ciza ashaka ko mwiweza mwebwe mwese mubisoma ko ico gitabo cyade muri ikimenyetso mwibuke ko yari agiye kuhava ka yari yarahanuye ka ntavyo yari azi ariko abigira mu buhanuzi gusa ubu nkurikira mu buhanuzi yarazi biciye ku byahishuwe ariko rero Imana yarahishuye ku bazomara imyaka 70 uba wibuke ingene yabyiga igihe yari ko arahanura azomara imyaka 70 kandi azomara imyaka 70 yarifuje rero kwemera ko ico kimenyetso kizobikwa k'ikidodo kuko cari gihamba yatoranye ibisigi vya mubyara wiwe byose byanditse mu buryo bwemewe n'amategeko none ivyo yabikoresheje iki ntazobora canke ngo yoswe kandi ntazobushira mu gakarabo k'isi nuko rero iyo myaka 70 izobirangiye nta n'umwe muri bo asigaranye Imana ihabwe icyubahiro narenze ko wocu ufata woba ubona icyo Imana yakoze Imana ntiyahishuriye abantu b'inkerebutsi n'abanyabwenge b'inkerebutsi ngo bigire imitongano bayishyire mu gakarabo k'isi maze irema umwana wayo bwite ari we Yesu Kristo uyu munsi wa nyuma ruguru dushashara maze abyereka ishengero ryiwe byagumijwe mu karabo kise kugira ntibibore canke bishe haleluya oh ndazi ko mwokuyumvira ko nduwera yikumbagaza hasi nkumbure ndi urabona ariko aho niho biri vyabikwa mu gakarabo kise bwacunguwe hanze yisi biduka mu gitondo ca pasika aho dushashara turupfu tutashobora kumugumya ariko yaramena guya ko gashashara arazuka aka arekana cyerekana ko ari mutsema muri iyi minsi ya nyuma ari mwishengero giwe uko yarareje uno munsi niko ari ariko kandi niko azokwama ibihe bidashira kandi ivyo vyaranyegejwe n'amaseminare bikaba vyaranyegejwe n'amashira hamwe muri iyi minsi ya nyuma arahishura kuhaba kwiwe mu busavyi bw'Imana bicishije ku bantu yifuza ko bokwicisha bugufa kugira ngo ishobore kuvyifatamo neza ikongera ikavyihishurira ikongera ikamena utwo dushashara nyene murabona haleluya yo manawe none ntimumukunda umugambi wacu wo agakiza ni wo wonyene uzohishurwa muri Yesu Kristo n'igiki catumye ahishurwa muri imisi ya nyuma abicishije mu kuguru agashashara kiwe none mwarumvise ibyo byanditswe mu buzima bwanyu ku bijyanye n'urubyaro rwa Aburahamu ingene bagendeye mu gusindanishizwa kweza kubatizwa muri mwe mu yere ese ukuntu uwo mumarayika yoza muri iyi minsi ya nyuma umugongo wiwe asubira mu ishengero wa uvuge neza ibyo Sara yiyumvira mu mutima we atari gushika n'uyu munsi niko biri ukwizera kwa Aburahamu n'izina ry'umwami Yesu ubu rero ikintu kimwe ngahari ibintu bitanu nshaka kuvuga ni segonda rimwe gusa ningo kukusho boye rabindwi none ha hari udushashara ndwi kandi mu mugambi w'Imana wo gucungurwa nindwi igitigiri gatano n'ubuntu nibangahe babimenya Yesu ukwizera none ni muzi umunsi w'abagabo n'umunsi w'abagabo ndwe kubera ko wari umunsi wo gucungurwa kwewe rero itegereze muri iki gihe muri uwo mugambi wo gucungurwa wo gucungura abantu ndwi no kuvuga ibice ndwi by'isi n'ikimenyetso cyo gucungurwa kw'imwe ndwi z'Imana turabona namba mushaka kubibona bavutse imwe mu ndwi z'Imana reka ndabe hano akanya gato ku gice cya gatandatu uhereye ku murongo wa gatandatu ndizera ko tuhabona umurongo wa gatandatu kandi hagati y'aya ntebe y'ubwami ni y'ibikoko bine hagati y'ibyo bikoko bine hagati ya abakurambere hagati hahagaze umwagazi w'intama nk'aho yishwe afise imitwe indwi n'amasi indwi niyo mwemi indwi z'Imana zarongitse ku isi yose none izo mwemi indwi n'izihe bamwe mu ntumwandwi hari numwe akoromba Irene na John Wesley Martin Luther nabandi rabimwe mu ndwe ari zo mpemi ndwe zigizwe n'abantu ndwe ni ukuvuga abamarayika ndwe udushashari ndwi mpemi ndwe abamarayika ndwe amahembi ndwe n'amashengeri ndwe murabona indwi ikundwe hari indwi zitanu izo indwi no gutungana gatanu n'ubuntu ubuntu bw'imana ku bihendwe by'ishengero ryayo intumwa zayo indwi impemu ziwe indwi z'imana ibimenyetso indwi byategekanirijwe byo gucungura turi muri ibyo ubunyene amahembi ndwe asobanura ibihe indwi kuko ihembe risobanura ubwami muri buka ikamba riza ku gikoko ihembe muri Daniyeli n'ibindi raba bisigura ubwami canke ibihe indwi kandi mwibuke Yesu yavuze ati bamwe basinziriye ku muteramyi wa mbere igihe kimwe wundi ku muteramyi gikurikira igihe gikurikira gukurikira n'igikurikira mugende kugeza ku muteramyi w'indwi kandi ku muteramyi w'indwi mwitegereze umukwatsa hanyuma bose barabyuka none ibyo muravyibuka nuko nibihe ndwi byari amahembe ndwi n'amashengeri ndwi canke ndwi byo mu by'umubiri w'abizera yo nkuko nyene bishobora kuba bitunganye Yeremiya mana we igitabo ibihe ingene byacunguwe ese hano nyene agashashara kindwe kandi kanyuma muri utwo dushashara igihe twugururwa mu bisanga mu byahishuwe Yohana igice cy'icumi hari umumarayika w'inkomezi ari we Kristo yamanutse ashyira ikirenge kimwe ku musozi hamwe n'ikindi ku kiyaga amanika ukuboko kwiwe ati umunsi wahetse igihe cyahetse byarangiye ntibigitebye aravuga ati n'ijwi muri iki gihe ibanga ry'imana rizoba riheraherejwe imana ninde n'ingene yagaragajwe ingene igihe ako gashashara kugururwa ingene twatanguye gutahura ubuntu ingene yari umwana w'imana yari imana ubwayo yambaye umubiri no guhishurirwa uwo ari we ko ibyo bikwiye kurangira imbere y'uko uwo mumarayika ashobora gushyira ko ibirenge byo ku musozi no ku kiyaga akarahirira yuko atagiye igisigaye ibyo bitazoshika turi muri icyo gihe cice cy'imbere cyayo ubunyene murabona ako akanywa muri utwo ni byahishuwe Yohana cumi ikirenge cy'umusozi no ku kiyaga igihe cyari cyarahetse guhishurwa kwari guhetse none rero aza nk'intambwe yari intama icyo gihe ubu yinjira nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda rero reka asome gusa ibisigaye kugira ngo nshobore kubibaha neza vuba ubu kandi umurongo w'umunani amaze kwabira icyo gitabo by'abinyabugingo bine na ba bakuru mirongo ibiri na ba bakuru mirongo ibiri na bane baca bayikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabya z'inzahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kwabera none niki cyo gihe aho byose bitegerezwa kuba gusenga rero mwibuke ingene bibereye rero ntimureke ngo biducike ubunyere umvirize neza igihe amabanga yose y'igihe cy'ishengero yari yarangiye igihe amabanga yose y'imigambi yo gucunga utwo dushashara indwi twuguruwe ubwo nyene inyuma y'ibi ubu mwitegereze n'igihe cya byose biri mu ijuru byose n'ibiri mu isi byose byategerezwa gusenga imana none he biba mwumviritse ku nimwumviritse gusa ibi akakanya gatoyi baririmba indirimbo nshya bati birakubereye mwumviritse ugusenga uko kwaruko abakuru ibinyabugingo byose bigwa imbere yiwe nyene murabona guca igihe yagira umugambi wuzuye wiwe n'igihe cyo gusenga ubu murabona baririmba indirimbo nshya bati birakubereye kwabira igitabo no kumenya ikimatanije kuko wishwe ugacungurira imana abo mu mijya yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mu isi mwumvirize iyo mishasha yacunguwe iboroga hariya ndaraba numva ijwi ry'umumarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo na ba bakuru igitigiri cyabo cyari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi ibintu byose mu ijuru bisenga uyu mwagazi murabona bavuga n'ijwi rirenga bati umwagazi haleluya haleluya yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icyubahiro no guhimbazwa n'umugisha nimwumvirize kandi icyarimwe cyose wumviriza ibyo Yohana yakoze kandi cyaremwe cyose cyo mwijuru isi n'ikuzimu no hejuru n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose numva Yohana bipfuka biti byagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama umugisha ube uwabo n'icyo baraguhimbazwa ubashe ibihe bitazoshira Yohana yategerezwa kuronka byukuri ipane koti kubwiwe wenyine yaravutse ibyaremwe byose biri mwijuru ibyaremwe byose biri ku isi ibyaremwe byose biri munsi yisi ibyaremwe byose biri mu kiyaga byaranyumvise mvuga ati amen uguhimbazwa n'icyo bari ubasha n'imigisha bibe ibyayo ibyagiye kuri ya ntebe uwo mwagazi w'intama umwanya wo guhimbaza amena mbega babikoze gute ngira ijambo ryayo mwebwe bose barumvise ibyo kandi bya binyabigingo bine biravuga biti amen uri mukuru uri mukuri Yohana semerera gusa umuhimbaze n'ijwi rirenga uko ushoboye kose ibyo banyumvise mvuga imigisha amen guhimbazwa ubutware ubushobozi hamwe n'ububasha hanyuma bo bakuru 24 bikubitaba hasi basenga ibyagiye ibaho ibihe bitazoshira mbega inkuru nziza ubu nta mwanya afise ndabibonye byanditswe bimwe ku bibyerekeye hano ariko mu gikorane cyacu kizokurikira imbere yuko twinjira muri ibyo nk'iki gihe nzogaruka mvuye mu biruhuko cyanye ikindi gihe nkeneye kuzofata ayo mayinga 70 ya Daniel hama ndabifataniritse hamwe ngaha hanyuma ndabyerekana aho bijana kuri ya yubire ya Pentecoste kandi ndabigarukane hamwe n'ibyo ndwi n'utwo dushasharandwe kugira ngo twugururikwe ngaha nyine imbere yuko tugenda kandi nerekane yuko biri ku iherezo umwagazi w'intama Mesiya umuganwa yategerezwa kuza kandi yategerezwa kumara mayinga 70 iyo niyo myaka indwi byaye byaravugishwe ku bantu bayo kandi umuganwa yategerezwa gukugwa hagati muri bo iyo ni imyaka 3 n'igice cindwi ni 3 n'igice yategerezwa gukugwaho kandi kimazi cya buri munsi cyarakugwaho ubuyobe bwe bugesera bisigura ubusa umusigiti wa Omar wubatse ahantu hari urusengero munsi baruturira kandi nyuma y'ibyo haraciyasigaye kandi imyaka 3 n'igice kuri Israel Kristo yaraje yarigishije kandi yaravugishijwe neza na neza imyaka 3 n'igice kimaze cha buri munsi cyarakuweho byose biratunganye mu buryo bushoboka kandi umusigiti wa Mari wari neza na neza wubase muri cha kibanza nyene kandi uracariho na nubu kandi bazokandagiza ibirenge ku mpome z'i Yerusalemu kugeza ku mpera y'igihe cy'abanyamahanga igihe ishengero watoranijwe mugeni bazokugwa hariya kandi babavugishwa babiri Eliya na Mose bazohindukira Isirayeli kuri abo bandi imyaka 2 n'imyaka 2 n'igice imyaka 3 n'igice n'ivyo gikundiro cyane mu gihe dusohoye ibyo muramukunda n'umutima wanyu wose muratahura ubu icyo ari cyo gitabo kidomwe mwo udushasharandwi ibyari byo aho turagifise mu buryo bw'umuzingo kandi mwibuke neza ni gusa muri iyi minsi ya nyuma ibyari byo byari bibitswe mu mibindi mbega muratahura ibyo ubu kandi ninde yari uwo mubindi Yesu Kristo nta muntu numwe yarabifise nta numwe yarabifise byari byiwe we ubwiwe nta nuko byari byanditswe mu ijambo yaba byari byanditswe mu ijambo byari kuba bihishijwe ku buryo guko mutari gushobora kubibona nibyo rero ibyo byahishiwe muri we muri uyo mubindi ku buryo ibyo bitosho bitobora cyangwa ngo bitoshobore kugwa ingese nuko rero arazaga kuagakuramo kimwe kugira ngo acereke ishengero giye akavuga murabona ndi wa wundi nyene cyo ahise uyu munsi no mubiye bidashira murabona urabona nuko mwahotse mwibaza nimba ujya munyavya hateye ikigongwa zosha ibihe bidashira canke ko yozimanganye gusa igihe runaka cy'imyaka ibihumbi niho muri ngivyo ibyari byo muri rudahera ntubaho ntabwo wari kuba udahera kubera je umuriro ni wari kumwe nanje gihe natangura byose hariya nawuremye kugira ngo nze mpane ababi murabona mufise ubwoba bw'iki murabona kubyerekeye imbuto ya Aburahamu hamwe n'ivyo ibintu byose bitandukanye n'ivyaraho niho gusa imirongo minini murabona ariko igihe tuzobona ingene imana yuguru tudushashara no kutamenyekanisha bukebuke murabona igihe mukora nuko nimuzongera kuja kuri iyo kino kuri kino gitabo tudushashara muvuge muti yo agashashara gasigura ibindi ibintu mwene data brana mere rurera gati bitegezwa kujana nibikobera ko byari bidomye mwikimenyetse nyoma yibi mbega niki mbega byari biki nimubifate ni nka hano muri Yeremiya muvuge yuko ibintu ibi na biriya byahise mukuramwo bino nga hano byanditse byiza musambure bibiliya hanyuma mukitegereza hano indani raba aho twoshobora gusoma ibyabaye byiza musambure bi mukaraba hano raba ibyabaye murabona birasa nk'iki gitabo murabona inyuma yibi bavuga bati byukuri sinshobora gutahura bamwe bavuze data mwana hama abandi bati mpemu yera kandi abandi nabo bavubaga bati izina rya Yesu byose hamwe nkuko byanyegerejwe iyi myaka yose ariko ngo Yohana yagarutse kandi bisubire ha handi nyine kugira byerekane ko hari imana imwe kuva kera yari imwe rudede uko nukuri kandi zina cyo kimwe ni gitabo cya Mateyo 28 ku 19 nkuko nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mu batizwe mu izina rya data na watwese ni ry'umwana ni ryamwe muyera kandi data sizi na hamwe n'umwana asizi na nimwe muyera na mwe muyera sizi na ubu mugiye kubatizwa gute ni rya hezi na muri ayo yose mugiye kubatizwamo mugiye atazina na rimwe riri mwo ngaho rero hasha habiki bisigura rero ko atazina mugiye kubatizwamo iryo ni shure ry'abahanuzi ubugira kandi murabona rero ugacugaruka muri kino ukibanza hano ugacufatira ngaha hanyuma ugasubira muri Matayo rimwe niki yari gukora nabikuye hari ya ncanda bishira hano ukuvuga kwa Yesu Kristo kwabaye gutya atari imana zitatu ubu murabona igihe nyina wiwe yarongowe na Yosefu ataramurongora bamubona afisi nda yavuye ku imwe muyera atari imana data mwe muyera murabona ibyo ari byo byose yakoze kugira ngo ariko Yosefu umugabo we kukwara mugorotsi kukwatagombye kumutetereza iyumvira kumubengera mu mpisho kuri ibyo bintu akivyumvira umarayika w'umwami imana mwiyereka mu nzozi aramubara ati Yosefu mwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda data mana yamwe muyera niyumviriye Imana data yari data wowe ndiko mvuga bino kubera tugira dushikira ibyo mubatizo murabona niyumviriye data imana yari data wewe ubu mpemu yera ni imana data numwe cyane yarafise ba data babiri rero yo bari ca angazi rero twoba dufise imana imeze gute murabona ibyo byose byabaye kugira hashi ibyo byose byabaye kugira hashitswe ibyo imana yavugiye mu kanwa akubavugishwa nawe inkumi zotware nde byari umwana w'umuhongo bazomwita Yesu ibyo nivyo kandi bazomwita Emmanuel sobanurwa ngo imana iri ku natwe ubitegereza igihe yasubitsa ko ikimenyetso niki kivugwa muri Matayo rimwe subirayo kubera iki Yesu Kristo aho nivyo nyene Petero yavuze ku munsi wa Pentekoti ivyo nivyo abasigaye bose hamwe bavuze atanke kuyu mugwi waba Roma basabwa kuja hamwe hanyuma bakavuga bati yo nibikunda dusabwa kugira imana zitatu dusabwa ubu ubafisi imana ibihumbi 10 hariho za Maria za hariho za Maria na za Sesi na za Sisilia na za Saint Marcus hamwe n'izindi nyinshi kandi ndi hariho amajana atanu n'ikintu nk'icyo mu gisagara cya Mexico umugore umwe yarishwe haraciye na bamwe mu bakunzi biwe bisanze mu ntambara kubw'uwo mugore baca baramwica rero baca bamugira umweranda hama abantu bakihana baciye kuri we byose hamwe nk'uko nyene iby'imwemu hanyuma rero hani ishengero ry'abaporotiri gacariza hano nibyo bita inyigisho z'intumwa ndizera mu mana data mushobora byose utsigama amajuru n'isi hamwe n'ishengero ry'iranda ry'abakatolika biroma akandi ndizera mu bisabisho by'abiranda ugusangira kw'abiranda bo baporoti bavuga munsi y'indahiro y'Imana ko bizera mu gusangira kw'abiranda ibyo ni vyimwe mu murabona rero bagaca bacya ko bakabikora ku byukuri kubera ishengero rya bivutse yewe mana ukuntu nezerwa kubona nzi ico nzi ukuntu nezerewe kubona naramenye ico nzi ntibamenye ko bitaba bibatanye bimatanishirizwa hamwe n'ibibatuma baca kure y'Imana kure mu mwijima hanze hariya kandi nushobora kubabwira kubera ntibashobora kubibona namba ndashaka kubaza nta n'umwe asabwa kuvuga hino hariho n'imiburi buri abantu 15 canke 20 bicaye hano bagirwa nuko boba bayumvire ko nari Yesu Kristo boba bavyiyumviriye gute byari byancanze cyane gose gushikaho namenye cy'Imana yambwiye yuko yari mwe mu kandi abo bagabo navuze nti kandi abo bagabo baranyitse ijambo barizere baranyitse ijambo ryose navutse ntimunyizera gute none ndababwiye rero twashitse ku ijambo rero baca batangura kubona bavuga bati urumva by'ukuri ntitwigeze tukwizera ahandi ho twari kuba twarumvirije ibyo wavuze murabona ariko mu by'ukuri bibabibajije yuko bari mukuru atanye murabona kandi imwe muri zo mwemu irakuza kifise ibintu nk'ibyo murabona uzoyizera atanye ka ntavyo na nitaye yo nta numwe ashobora kukwera ikitandukane murabona uko kose ijambo ryovuga rero nushobora kubyizera na gato ubandanya gusa nambu shaka kumera uko ibandaniritse kandi ndiko nibandaniriza n'ivyi wanje murabona ivyo byerekana yuko uwasizwe na mwemu itariyo mwemu w'Imana zo yemwe uvuga uti wewe ubwawe wibimeze gute kamwe n'itabura nami ndasavye uwari we wese namba niteguriye uwo ari we wese kubyerekeye iciza n'ikibi ariko bitegerezwa kuba ari jambo nibashobora kuvuga bitegerezwa kuva mu ijambo rero aho ariho aho niho utudushashara tuguruka kandi ntimwigere mugira ingorane nambari ugu agashashara tutokasanga kuva kuva mwitanguro gushika mu byeshyo Yohana rero ngutwe dushashara muramukunda sivyo
Kambere Aguraka Kisa Kanje Koke Tikarufa Iyo
Tuna mikimit kwa yacho Nibanga hebari ngaha batamutse nk'umukiza wabo bo kwifuza kumwakira mu mutima wabo murazi ndizera ivyo kuja kuri ya rutari mu bisanzwe ndavyizera n'ivyitsa ariko muri bibiliya ntibigeze baja kuri ya rutari kugira ngo bakizwe baramwizera gusa mu mutima wabo maze bakamwakira nibangahe muri mwebwe bashaka gukurikira inzira ya bibiliya abizeye bose barabatijwe nibangahe bizera uno munsi Nimurigera mubikora mbere ariko mushaka kwatura ko kumugaragara ko mufisa makosa mu nzira zanyu kandi mushaka kwakira Yesu nk'umucunguzi wanyu murashobora kuduza ikiganza cyanyu mugiye mwunamiza imitwe yanyu kugira ngo muvuge muti da Imani guhezagire uwo mugabe inyuma hariya ubu wibuke atari ngariko mu mutima wawe ku mana uriko uratura akumugaragara uti mwami ndazi ko turi mu gihe cyiherezo birandangiranye uwundi munsi nariko ndavugana n'umugenzi wanje muto inga mu gisagara muganga Samdar atware twicaye mu biro navutse nti Samu namye ngira ibyuka yavuze ati utsi gute ko ari byuka iruhande y'umutima rero navuze ntego yavuze ati iyo bishobora kuba aramaraso yazibye mu bishobora kuba aramaraso yazibye mu mutima ingorane y'umutima yavuze murantunga yavuze ati ishobora kuba ari ingorane y'umutima yavuze ati ubu utsigute ko biri hariya yavuze ati reka ndakurabe yansutsumye avuga ati nta kintu kimeze nabi kuri wowe navuze ni Sam igihe cyose cyotsa afise imyaka 52 kandi Sam numukuru mu gatoyi konsonge navuze ni igihe bizotsira Sam iyi myaka yose nayimaze ngerageza kuzana abantu kukwizera Yesu Kristo kandi uwo nkunda kandi nakoreye ico gihe cyose nta tandukaniro rihari kuri jewe igihe azotsira nzota imuhira yavuze ati be urazi ko nkura ibihambaye kuruta ibindi byose no gukore ikintu kinako wundi muntu navutse ni ubwo nibwo buzima bwo kuri namba ofisi iragi ngaha muri iyi si mugenzi niragiri bora ariko turonka iragi ritazimangana umwana wigi Shishungo yaragiye maze asigira igiwe kandi yatwaye igice cyayigihe yagarukira igiwe iragigiwe ryari ryaboze ariko namba waragiye kure yijyawe siko bimeze n'ubwami bw'Imana turonkiragi ritabora ntushaka kuvyakira hariho nka 15 badugije ibiganza byabo abanyavya habashaka kwakira iragi ryabo muri iki gitondo uwo buhundi umwe imbere yuko dusenga ego buhoro buhoro cyane ubu
Ndamukunda
Fatia ingingo ya ubunamba wumva wobikora iki coba ari co gihe
Nakakisa kanje koge
Karuva imani guhezagire imani guhezagire data wo mwijuru mu mutekano wa kanokanya tugushize imbere y'iri koraniro riri mu ntege nk'iki gitondo Mwami ngerageza guhuba ubutumwa b'abantu kubera yuko ndabakunda ndifuza yuko bayumviritsa mwami ndifuza yuko bahagarara bemye ndifuza yuko bamenya ko ibi bintu byose byakoretse y'imyaka mike iheze bitashitse uko nyene niwe wo wabikoze mwami niwe wahishuye ibi bintu kandi yo mana turazi yuko imbere hari yubiri hambaye turindiri ndasenga aba badugije ibiganza byabo barazi yuko bari mu makosa mwami utuntu twishi duto duto birashoboka yuko boba baka bagabanya amahera ku muntu umuntu karimwe na rimwe ariko byamaze iki ntibaza aho yaciye yaheze mu mwanya muto kubera yuko byari ibintu bitejeje kandi ntibabisigira uyundi muntu bizoba byanduye kandi ariko dufise umugabano utanduye n'ukurokoka gucungurwa gusubira kandi mu murima wa Edeni nimubyiyumvire ko mwami ninde atokwipfuza gusubirayo abeho nk'uko Adamu na Eva bari babayeho hariya imfungurwa zacu tuzironswa buri munsi data wo mu ijuru yamari hafi yacu uvugana natwe tubona uwo muco uhambaye utuje imbere intambwe zibi n'ibingira birisha hamwe inka irisha ubwatsi intambwe isangira nayo ahubu akimwe gifungura ikindi cyanye intambwe igafungura inka n'ibingira ikaginka icyo cyose ishobora izoshobora kujya ariko muri ico Yesu uko bizoba bimeze inyoni nziza zihambaye zizoba ziguruka nta mubabaro uzobuhari nta kimenyetso kizoba gihari cerekana yuko ivyizigiro byacu tutabishitseko kuri iyo nzira tuzobona abana bacu abakundwa bacu yo mana mbega umunsi ntacyo bimaze ivyo tuzoronkera hakwisi bizoshira byose ariko ibyo ntibizoshira mana nshobora kutavugana nabo bantu badugije ibiganza byabo ha ku isi sindabazi nizera yuko bizoshoboka ariko nibitashoboka rero mwami uzompe kubabona hakujya ku nzira bashobore kuzovuga mwene data Branham uribuka hajya ku isi mbere yuko iki kintu gihambaye gishika igitondo kimwe wari kuravuga kukugurukwa kw'ibishashara kwa mu bishashara byabitswe mu itanure y'isi nikijya gihe yaje mu nzu yanjye yo ku isi ndi umwe mu baduga iki kiganza kijya gitondo yo ndanezerewe cyane ko ariho narindi nzovuga nti mwene data mushikanje ndanezerewe cyane ko nanjye ariho narindi ubu tugiye gusangira hamwe ibihe bidashira baheza agire data n'abawe wavutse nta muntu ashobora kuza iwanje shiti data amuhamagaye kandi abo data yampaye bose bazotsa nta n'umwe muri bo azotsimira rero turagukengurukira data kubw'ibyo ese botsa ubu uhanyuma bakakira ikimenyetso uca kurokoka kwabo ntibaje kwiyandikisha mwindi ariko ikimenyetso si ukuca mu ishengero ariko ni ukuvuka gushasha kuronka mwe mu yerese wo kwakira data kuko tubashyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo amen ututu mwami Yesu ndadusenge kandi ndasaba yuko uhetsa agira abari mu ngorane bose abari ngaha bose mwami uyu mupfasoni ababaye yicaye mu ntebe yo gusunika inyuma y'iri koraniro rihambaye iki gitondo ndafise atwumva mwe mugera wawe itwuzuye atwumva ijambo ryinjira indani bwina rikashinga imitsi mu mitima y'abantu ntibazopfa bavyibagiye mu ntibazopfa bavyibagiye mwami igihe cyose bazumva ibi bintu bazoca biyumvirizo shashara sokure ubu dufashe kumenya icyo izo shashara zisigura mwami kugera umwe wese ntaze azazanirwa ariko azobe atse yuko akivuye ku kivuye kuri nkuko mwamagitse yuko ari shashara y'Imana amashashara imana yuguri imbere yacu turasenga ngo ukize abagwayi n'abatende bukiwe biduhe mwami mwami wawe mwemu wawe ari hano nimba ushobora kuru gorokoro munyabyaha yicaye hariya inyuma y'iyi nyubako urashobora no gukiza umuntu agwaye hano ndasenga ngo biduhe mwami kandi ukiza ubutudu wabo utuduhuzo duto duserukira batashoboye gushika hano uyu munsi turaba kuragije bose mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen nibaza yuko abafise uruyoya bifuza gushikanira Imana nuko umufasonari hano afise uruyoya uwo muzana hano ubu byo tunezera kumuhezagira oya simpa kabe muto nimutse nga agusaba mwe mu bakutse mwishengero murashobora guhagarara ku iruhande rwanje hakurya afise imyaka ingahe imyaka 2 n'inusu yitwa ngwiki Scott Ford mutoyi imyaka 4 n'inusu ashaka ko bamushikanira umwami wewe n'umukiza Yesu Kristo igitondo nyina wiwe namutsane nutse hani imbere mwene data mwami nyene imbabazi tukozani uyo mwana muto iki gitondo biciye mu buryo bwa ko mushikana turamurambitse kibiganza byacu uyo muhongo muto dusaba yuko mushoboza umushobozi bwakuye Yesu mumva buzogira umuzi mutsima uyu muhongo muto mana azabe hafisa amagara meza n'inkomeza azabe umwa azabe mwama guhesha icyubahiro mbega ukuntu wamaze gutegura ingene uzofata uyu mwana kare turamugushimye kandi ndasenga uzobandanye ubana n'uyu mwana ubane n'ababyeyi biwe abakuze biwe ese turazi kandi twigishwa yuko byose bikoraniritsa kugira neza abakunda umwami ukuntu ibi bintu rimwe na rimwe bitwegereza hafi yawe ndasenga ngo utange imiheza gero dusabye kandi ubu data mukumvira ijambo ryawe turakuragije uyu muhongo muto mu izina rya Yesu Kristo wemerere imwe muyiwe n'ubugingo n'umubiri kandi umukoreshe mu bwiza bwawe amen Imani guhezagire mushiki wacu Imani guhezagire Scott mutoyi ese ukuntu dushimira umwami kubwite ubu nindagiro abatizwe hari umugwe w'abantu bo kubatiza ndibaza mu gihe bariko baravyitegura reka turirime ndababwira ivyo twokora reka turirime ndaza kureka mwene data Neville abikore ndazi ko biza kugenda neza nivyo mushinga nawe mwene data Neville muramukunda umwami muvuge amen murata kusengera amen amen